Nibako ngiriwe gusubira kugaruka hano ku gicaniro nyuma y'amezi nk'atatu ndibaza ntahari. Imihare yaragize ingorane. Kananje nyene. Oh, ubu ndaruhutse nubwo biruko kandi numva nshaka gusubira mu gikorwa. Kandi niteze ubu gutangura indwiza uwa gatatu uza ku mugoroba mu byuro ngaha nyene mu ihema. Kandi Imana ibigombye nsa n'ufise umwami yaransezeraniye ubundi bwoko bushasha bw'igikorwa c'ibango. Kandi nimba yashimye kubigiruko nizigiye gutangura ico kindi gikorwa gishasha muri iyi ndwiza hano ku ihema nk'ahantu hambere. Hanyuma nta bikorane biteguye mfise atari muri Australia na Nouvelle-Zélande gusa muri uku kwezi kwa mbere kuza. Hanyuma rero mwene Data Osborne ariko arasaba ko twokorera igikorane hamwe nanje, nawe nsa n'uwabimwemereye haraheze igihe I Tulsa. Ariko ivyo ni nyuma yaho gato, kime gusa ivyo ntiturabimenya neza. Vyari vyiza cane mwene Data Jeffreys gushobora kukuramutsa hano inyuma no kumva umuhungu wawe aririmba irya ndirimbo nawe ugacuraranga. Ivyo ndabikunda cane se n'umuhungu, mbega ivyo ntimubikunda? Toza umwana indera akwiye gukurikira. Nivyo mushinga ntahe Gwenta muraze ko ari ivyo mwemi. Toza umwana indera akwiye gukurikira niyasaza ntazoyivako, kandi ivyo n'ukuri. Ari aho rimwe na rimwe yoshobora kuyivako ariko yo ntizomuvirira. Murabona izo kwamana nawe, iyo ndero yo mu buto n'ivyo yigishijwe vyose gukora bizogumana nawe atankeka. Rero iki ni nahuye na mwene Data Jeffreys hariya, ncamvuga nti mwene Data Jeffreys niyumviriye murazi namanezererwa uwari we wese muri bene Data baza kutugendera, ariko singe nari vyiza umugoroba nk'uyu kugenderwa na mwene Data. Uyu n'umugoroba w'abantu gusa baza mu ihema imbere gato y'uyu muvyuro. Uyu n'umugoroba turashaka gufata uyu mugoroba n'ejo mu gitondo n'ejo mu ijoro gusa ku byo twizera hano mu ihema, kugira ngo tubisubiremo kandi duvize ibyizerwa biyobeye cyane bitangaje, ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi tubisanga muri iyi Bibiliya bisa n'ibiriyo koko. Ubu rero nihaba hariho mwene Data canke mushiki wacu w'umushitsi munywanyi w'idini rinaka canke adahuje natwe yicaye hano kuri uyu mugoroba, twashaka kumenya ko uhawe ikaze vy'ukuri. Murabona urahawe ikaze uko bishoboka, ariko ubu nizeye ko kandi bitubizana bikaze koko. Kubw'ivyo nivyasa nk'uko mutemeranya navyo, aho rero muce mubigenza nkanje iyo ndiko ndagisamba usirimo inkere. Iyo ndiko ndagisamba usirimo inkere nkaba ndayikunda cane, nama iyo ndiko iyo ndi iyo sambusa iyo nsanze mwa kabuto sinca nta iyo sambusa ntako kabuto maze nkabandanya gusa niriri iyo sambusa. Rero canke nk'iyo uri kurarya inkoko, nyese murakunda inkoko, murabona iyo uhuye n'igufa ntucureka uraziguriza iryo gufa gusa hanyuma ukabandanya wirira inkoko. Rero uko ni kubigenza uyu mugoroba, ibyo mvuga hano we gusa niwagwa ku kintu kinaka uvuga uti ubu rero ntaco ndi muri ibi gusa nk'inyigisho ntoya z'ishengero muri ibi bikorane bitatu bikurikira, nta kindi bakora atari ugusubira kuvuga ivyo bizera bakabisubiramo. Kandi uburyo bworoshe bwonyine ushobora gutuma umuntu avyizera no kubishimangira rwose gushikaho bategerezwa kumenya kwicara ico kintu kibereye. Ubwo nibwo buryo bwonyine wotuma bifata. Ni nk'umugenzi wanje umushinga nawe wudi twari kumwe, iyo uteye umusumari ukawushitsa hagati gusa urubaho rukaba rudafashe neza umuyagura rukorora bidatevye, ariko utegerezwa kuwinjiza ukawufatisha cane. Rero ni nakara ahantu hamwe hamwe kuri mwebwe bashitse mwicaye aho uyu mugoroba. Sindiko ndagerageza kubatsitaza, niko ngerageza gusa kumvisha neza iri shengero ivyo twizeye. Ababitahura neza cane ubu muvuge muti amen. Ni vyiza, ivyo ni vyiza. Ubu rero ibi ngomba ndavyikure mu biganza, hanyuma bariko barabifata amajwi n'ibindi kugira ngo mu nyuma nibashaka kumenya rero ico duhagarariye vy'ukuri n'ivyo twishimikije aya majwi bafashe azobivuga. Rero ivyo turabikora kenshi na kenshi kuko hari abantu bashasha baza maze tukabandanya. Ubu rero ntitwoshobora guca ku nyigisho z'ishengero zose ariko zimwe zimwe gusa muri zo nizo twifuza kuvuga ko none rero kuwa gatatu ku mugoroba naho turatangura rero kuwa mbere no kuwa kabiri zoja kwiherera usenga no kwitegurira igikorane cyo gukiza indwara murashobora gufata amatelefone cyangwa ibyo mwifuza byose mukazana uwo mwifuza wese kubw'uyu mubyuruza kandi mubabwire ntibaze bihuta ntibaze bavuga ngo rero ubu ngiye kunyaruka bansengere uyu mugoroba kandi ibyo ku mugoroba byose bi uko siko bakora nuze wumviriza akanya gatoya kuko dushaka gufata umwanya wacu tukagaragaza iryo jambo rwose ku buryo umurwanitsi atazogira mbere n'agace na gatoya iyo hava ahungiramo hanyuma rero iyo uretse ukwizera kwawe kugashika ku iherezo ryako ushika utangura kwizera ucureka agatima nama kawe k'imbere gakore aho rero kwizera kw'imana kuzobishigikira hanyuma uzoce wigira murabona kuko kwizera kwawe nta byinshi cyane kuzokora agatima nama kawe k'imbere gategerezwa kwerekeza aho kwizera kwawe kuri ko kuja hanyuma kwizera kw'imana kukaza inyuma kukabyemeza byose murabona ariko nambara kwizera kwawe oh ego ndabitoye ubunyene kandi imbere n'agatima nama kawe k'imbere kagenda gasubira ngaha kavuga ngo ndibaza namba bizokora kuri jewe ako kanya ntibizokora murabona kubw'ibyo dushaka kwikikiba igikorane cyo gukira by'ukuri kandi mbere yuko ngira umuntu numwe ninjiza mu byumba n'ibindi kubwo gukira canke ibi bikorane bishasha ndashaka ko batahura by'ukuri kibazana ngaho rero mwibuke gusa muze kutugendera tuzonezerezwa no kubana namwe rero mwibuke mu gitondo turabandanya n'inyigisho z'ishengero n'ejo ku mugoroba nuko nyene rero murahawe ikaze kandi umuntu wese arashobora kuza twama tunezerezwa no kubona umuntu uwo ari we wese ariko bibi uyu mugoroba byerekeye gusa muhira ku bantu bo mu ihema hano abarerewe muri izi nyigisho kuko iyo hanze ku rubuga rw'ivugabutumwa dufata gusa inyigisho z'ishimikiro z'ivugabutumwa zo mu byanditswe ariko hano mu ihema dufite ibyiyumviro byacu n'ibyo twizera nk'ishengero kandi ibyo nibyo duhava tuvuga ku uyu mugoroba none imbere y'uko twugurura ijambo ryiwe rihezagiye mbega ntitwokunamika imitwe yacu kubw'akanya gato k'isengesho mana mushobora byose kandi nyene inkomezi wowe imbere y'uko isi itangura kuzunguruka kuri atome ya mbere wari imana ntiwigeze uhinduka namba n'igihe ata atome zizoba zikiriho zo kuyigumya atasikiriho yo kugumya uzokwa muri imana uri uw'ibihe bidashira kandi uva mu bihe bidashira uri imana ntiwigeze ugira itanguriro ry'ibihe canke iherezo ry'ubuzima uzokwamaho kandi data wewe utagira iherezo tweho turafise iherezo rero turasaba imbabazi zawe z'imana mana kuko dutahura ko iyi mpwemu yacu izotegerezwa kuyongera mu bihe bidashira ivuye muri ibi bintu by'igihe yinjira mu bihe bidashira kubw'ibyo mwami turi hano kugira ngo dusuzume agakiza kacu kugira ngo turabe ingene duhagaze imbere y'ijambo ryawe no kuraba aho tugeze turi mu byo ducishwamo mbega tubayeho ubuzima bwuhimbara mbega impwemu yacu irashingira intahe mpwemu wawe n'inyigisho yacu yobihuza n'iyi bibiliya kandi data reka tuze tubisuzume byompi twitonze muri ibi bikorane bitatu bikurikira ubikore mwami heza gira umwungere hano abadiyakoni abazezwa bintu n'abakristo basanzwe bose abantu baza muri uru rusengero kuva mu minsi yanje hano mwami hari benshi benshi cyane ntazi n'amazina yabo cyangwa aho bava ariko ndazi neza kuzi ibyabo byose kandi turi hano kubw'iyo ntumbero imwe uyu mugoroba mwami kugira ngo dukoranire ku ijambo ryanditse uduhe mpwemu yera mu bugingo bwacu kugira twicare turi amahoro twitonze mu gitinyiro cy'imana dusuzume ubuzima bwacu dukoresheje ijambo ryiwe ubikore mwami kandi muri iyi nyubako uyu mugoroba mwami hari bene data bo mu bice bitandukanye by'ishengero none mwami ndakenguruka cyane ko bari hano kugira ngo dufatanye kumbure twoshobora kudahuza ku ngingo ngenderwako ntoya z'inyigisho ariko kuri iyo ngingo ngenderwa kimwe nkuru ikomeye duhagaze nk'abavukanye bunze ubumwe ku rugamba ivyo o mana ese byo komeza ugu ugufatanya kwacu nimi imigozi y'ubuntu n'urukundo by'Imana bitubemwo by'umusesekara rero turabona mwami wiki ari gikogwa kirengeye cyane umuntu kuko ivyo twiweza uyu mugoroba ari shikiro ry'imishaha ija mu bihe bidashira turasenga rero ngo mwemu yera yinjire mu ijambo ari dushirira habona kandi ari dusigurire mu buryo bwiwe ibintu yipfuza ko tumenya ubikore mwami kandi igihe ibyo bitatu ibihe by'igikorane n'ibyahera tugende nk'ishengero ryakomejwe nk'abunze ubumwe dushire imitima n'intumbero byacu hamwe hamwe n'abagenzi bacu bo mu bwami bw'Imana maze dutere imbere uko bitari bwigere biba ndashaka kugushimira mwami hano imbere y'ishengero n'abantu bari ngaha ko wampaye ubu amayinga menshi yo kuruhuka neza numva meze neza cyane uyu mugoroba kubera ukubaho kwawe n'umuhezagiro wawe ewe mana turasengera mwene data hano mwene data agiye kuja hakurya y'amazi hariya muri bijya bihugu by'umwiza bigowe aho ubuzima bwiwe nyene buzoba buri mwirinde o mwami uzohezagire mwene data Jeffreys ahazogira n'umuhungu wiwe n'umugore wiwe umuhe ivyimburwa vyinshi ese yoce intoboro mu mwijima gushika umuco w'ubutumwa bwiza ukayanganye hose utwumve data kuko tubisabye mu izina ry'umwami Yesu umwana wawe amen rero uyu mugoroba ndasoma muri bibiliya yanjye ntoya ya Scofield mperuka gukwiza imyaka 25 vuba kandi ndacashobora kuyisoma ariko bigenda bizamo igipfungu kubw'ibyo rero nararondeye amarori yo gusoma iyo ndiko ndiga ndaraba uko bigenda uyu mugoroba ku nshuro yanjye ya mbere ubu mfise ubutumwa nka mbega ishengero ritegerezwa ibintu byinshi hamwe twoshobora kubishikako umwe muri bwo kubera iki twitwa ishengero kubera iki tutari dini kubera iki twizera umutekano w'ibihe bidashira w'umushaha w'uwizera kubera iki twiyamiriza abavugabutumwa b'abagore kubera iki tubatiza twibije mu mazi mbega none ishengero rizoca mu mibabaro n'ubundi bwinshi muri ubwo butumwa hano nibaza yuko mfise 15 canke 18 muri imigoroba mikeyiza rero ndiko ndiyumvira uyu mugoroba ubwa mbere guhera kuri bisa n'uko umwami yashize ku mutima wanje kubw'iki cigwa nyene kubera iki twebwe tutari dini igituma rero ntaco dufise dupfa n'abandi bantu bari mu idini ntaco dupfa ariko ndashaka kubasigurira igituma tutigeze tuba abanywanyi b'idini na rimwe narambitswe kw'ibiganza nk'umukozi w'imana mu ishengero ritoye ry'ababatista nk'uko mubizi kandi batista si dini ntiryari ryo gushika havuba none ubu rero riko riraba idini nka kurya nyene kwa yandi ariko igituma tutigeze tuba idini rero turi ishirahamwe ryanditswe hano mu masentare nk'ishirahamwe umugwi w'abantu bishize hamwe kugira ngo basenge Kristo ariko ntituri mu idini nta n'umwe azotuganza murabona si dini ni ishirahamwe gusa isangira hagati y'abizera b'abakristo abantu baratsa hano mu rusengero hanyuma iri gacika ishengero giwabo iyo bifuje kuza igihe cyose baba ari bazima kandi barashobora kuza ngaha ntibemeranye n'ibyo twigisha byose ibyo ni byiza rwose uguma igihe cyose uzoba uri umukristo ufise isangira urambuye ukuboko nka kujya kw'abandi bose murabona iyo mvuze ko nizera umubatizo mu kwibizwa mu mazi namwe mukizera kumijagira mukaguma kuri ivyo goca tuguma nk'uko twemye twoba twemeranya turashobora kutumvikana kutabibona kumwe ariko igihe cyose uri mwene data canke mushikanje w'umukristo urahawe ikaze rwose murabona mwese nta dini rero dufise kuko mbona ko idini ritandukanye ubuvukanye bamwe bavuga bati eka naco dufise dukora muri urya muvyuro ni umuvyuro w'abametodiste eka n'ivyo ababatista ntaco dufise twebwe turi abametodiste ntaco duhuriyeko navyo mwene data nimba kristo ari muri ivyo turafise uruhara rwose muri ivyo kwategerezwa gushiramwo ni n'umubiri wa kristo uriko urababazwa ivyo ndabibona cane mu bihugu ubu ukuntu twashitse rero kristo ntiyigeze na rimwe ntiyigeze atunganya ishengero na rimwe ry'idini ubu ivyo bimenyekane neza rero ubu nzobabaza ejo ku mugoroba namba hari ico muri ivyo mushaka kumenya nk'akahise kamwe kamwe ndiko ndasubiramwo canke ikindi kintu nta mwanya mfise wo kubitebako nta kindi cigwa nohava nshikira kuko woshobora kumara amayinga menshi kuri ico cigwa kimwe gusa ariko nimwaba mushaka kumenya aho hantu ico mushaka cose mumbaze mubishire hano ku meza nanje nzobaha inyishu rero idini rya kera kuruta ayandi ishengero ry'idini rya mbere ryabayeho ni ishengero gatolika ryatunganijwe imyaka 300 n'ibindi inyuma y'urupfu rw'intumwa ya nyuma kandi nivyo ubisanga mu gitabo ba data b'imbere y'Inikeya kandi ubisanga mu byanditswe na Josephus no oh mu bahinga benshi mu vyakahise bakomeye murabona kandi kugeza mu igihe cyose mu bihe by'ishengero gushika ku rupfu rw'intumwa ya nyuma n'imyaka 300 inyuma y'intumwa nta mashengero y'amadini yariho kandi gatolika ryabaye ishengero ry'idini rya mbere kandi ishengero ry'abaporoti n'amadini yakuwe mu idini ubugorozi bwa mbere bwaje yari Luther inyuma ya Luther haza Zwingli inyuma ya Zwingli haza Calvin bica bibandanya uko no gushika ku muvyuro wa Wesley kubandanya gushika kuri Alexander Campbell John Smith n'abandi murabona kubandanya kandi imigwi ya nyuma dufise ubu ni bice bitandukanye by'igihe cya Pentecote kandi nizera ko Imana yakoze muri buri gihe ariko muba mumaze kubona ko igihe cyose ishengero rinaniwe ko ari igihe barigize idini baca batangura kunanirwa ubwo nyene kandi igihe cyose baba bananiwe Imana ntiyigera yongera kubyura iryo shengero rica ripfa ubwo nyene rero mwogira gusa nimwaba mushaka kumenya akahise kuri ivyo turashobora kubibaha ko atashengero nta na rimwe muri kahise k'amashengero aho higeze haba idini rigwa ngo risubire kuvyuka ababatista abametodiste abaperesibiteriano abaruteriano ico vyoba cose iyo baguye baba bagiye rero niko biri none iki nababwiye rero ni mukenyereze igume kuko dushaka ko byinjira murabona ntibyigeze biba na rimwe iyo umuntu asohotse ku giti ciwe agatunganya ishengero byaca bitangura imana ikorana n'abantu ku giti cabo ntikorana n'idini imana nta gihe na kimwe yigeze ikorana n'idini yamye ikorana n'umuntu ku giti ciwe mu isezerano rya kera yakoranye n'umuntu ku giti ciwe mu isezerano rishasha yakoranye n'umuntu ku giti ciwe muri buri gihe yamye ikorana n'abantu ku giti cabo ntiyakorana n'amadini ku bw'ibyo rero nimba imana itari mu idini vyomarira iki kugira ico nkorana naryo nk'idini rero sindiko ndavuga ivyerekeye abantu bari muri iryo dini ndiko ndavuga ivyerekeye idini ubwaryo kuko abantu b'imana bari muri ayo madini yose rero imana ntiyigera ireka ikintu na kimwe ngo kibe idatanze imburi sinibaza ko hari ikintu na kimwe rero ni nk'uko dufise ibibazo bivyuka mu mashengero nk'ico twagize ubushize ku bijanye n'amaraso n'amavuta n'ibindi kandi murazi rya kete rya mwene data Branham mukundwa n'ibindi ariko igituma narwanije ivyo nuko bitari mu ijambo kandi nico gituma ngwanya idini kuko bitari mu ijambo kandi ritegerezwa kuba rifise ikintu dutegerezwa gushingira ku kwizera kwacu kandi nimba tudashobora kugushinga ku idini rinaka dutegerezwa kugushinga ku ijambo ry'Imana kuko uwo ni umushinge wonyine ni ijambo ry'Imana kandi rero nimba ijambo ry'Imana ritavuga iby'idini ariko rikagwanya idini rero dutegerezwa kuvuga co kimwe n'ijambo tutitaye kuvyo musenyeri ibyo umuntu wese avuga ibyo umuntu wese yiyumvira ibyo umuntu mwiza avuga ibyo ikintu cyose kivuga namba bidahuye n'ijambo ry'Imana aho rero sivyo murabona bitegerezwa kuba ijambo ritegerezwa kuba ikintu cya nyuma ijambo ry'Imana ritegerezwa kuba amene ya nyuma rero mwibuke nta n'umwe ndiko ndakura ku Kristo ibyo murabitahura mu madini hari imishaha y'agaciro ibihumbi muri ayo madini yose ari abana b'Imana ariko kubatandukanya no kubacamo imice ndabirwanya n'ijambo ry'Imana rirabirwanya kandi nizera ko atanyigisha iri mu gihugu no munsi nta nyigisho n'imwe yigeze kubaho mu gihugu itari yaravuzwe imbere y'igihe n'ijambo ry'Imana nizera ko ijambo ry'Imana riduha ibyo dukeneye byose ahanyene mu ijambo kuva ku intango yacu gushika ku iherezo biri neza mu ijambo ry'Imana kandi rero ni nizera ko nimba biri mu ijambo ry'Imana nuko dukwiye ribivuga imbere y'igihe kandi ijambo ry'Imana ni mburi rero ntusome ijambo ry'Imana nk'uko usoma ikinyamakuru usoma ijambo ry'Imana biciye kuri mwe mu yera murabona kuko ari mwe mu yera ubwiwe avugira muri Kristo Kristo ashimira Imana ko yahishije ibyo bintu amaso y'abanyabwenge n'abahinga akabihishurira abana bato nk'abo bokwiga rero murabona nta buryo bwo kwigishwa nta buryo na bumwe bwo kugira idini hariho uburyo bumwe gusa bwo kuba mu rutonde no kurongorwa na mwemu w'Imana kandi icyo kimenya amenya ucishwamo gitegerezwa guhwana na rino jambo murabona ubukironse murabona n'inkigihe tuza kuhashikira mu kanya mu minota mikeye turiko turabona abantu bari bame muri bona bakaruvinista b'intagondwa bame muri bona ba Rumeniya b'intagondwa mu buryo butandukanye rero hama hariho naho bitomora gute bifise impande zibiri uko n'ukuri kandi bompi bafise ibyo bashingirako ariko ikibazo ni iki ukuri kwavyo kuri hehe aho niho dushaka gushika aho twiyumvira kubw'ubuntu bw'Imana ko tubere kukuri kwavyo ureka dufate gusa kandi aha niho nanditse zimwe muri izo nyigisho z'ishengero nimuzingurure bibiliya zanyu akanya gatoya mwese ubu kandi reka tuje mu vyashoye Yohani gice ca mbere nacyo vyashoye Yohani gice ca 17 mu gutangura reka dutangure dusome hanyuma tubone aho ayo mashengero yatanguriye nica icabitanguye rero bibiliya iragabisha ibintu byose imbere y'igihe yaragabishije ku gihe tubayemwo ubu rero ivyashoye Yohana gice ca 17 mushatse navuze ica 13 sibyo nashatse kuvuga niko turabibona mu kanya navyo nyene biri mu buvugishwa bujanye na Leta z'Ubumwe za Amerika ariko nimwumvirize neza cyane ubu hazaho undi umwe wo muri baba marayika indwi bari bafise bya bikombe indwi avugana nanje arambwira ngwino hano maze nkwereke urubanza ruzocirwa maraya w'agahebuza yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi rero mwibuke ibi byumvikana nk'ikintu cibanga ubu rero umugore w'ingeso mbi rero nimba tugiye kwigisha ibi bisaba kubanza gutahura ubwa mbere icibi bimenyetso bisigura rero umugore muri bibiliya yerekana ishengero ni bangahe ibyo babizi ko turi umugeni ishengero n'umugeni ngwino nkwereka urubanza ruzocirwa rero hazobaho urubanza ruzocirwa ume maraya w'agahebuza umugore ahumanye yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi rero umugore agereranya ishengero amazi nayo akagereranya abantu rero nimwabiraba kandi murabe umurongo wa 15 mukiri ngaho umurongo wa 15 icyo gice nyene arambwira ati ya mazi wabonye maraya yicarako niyo moko amakungu y'abantu amahanga n'indimi murabona rero iri shengero rihambaye umugore ahambaye nimwibuke n'umugore w'ingeso mbi kandi nimba umugore agereranye ishengero ishengero rya Kristo n'umugeni umugeni yera hanyuma rero nguyu umugore yanduye rero yotegerejwe kuba ari uwanduye yigira ko ari umugeni murabona none mbega koriki yicaye ku canke kuba hejuru ya bisigura kugira ububasha ku mazi menshi mu yandi majambo afise ububasha mu bihugu byose n'indimi n'abantu n'umuntu ahambaye uyu mugore ni kwari rero usambana n'abami bo ku isi kuko abami bo ku isi bakoze ubusambanyi abatunzi abakomeye barabukoze ni gute wokora ni gute umwami yokora ubusambanyi n'ishengero n'ubusambanyi bwo mu buryo bwa mwemu ubusambanyi ni iki ni neza ni nk'umugore abayeho atari umwizigirwa ku mugabo wiwe akabana n'uwundi mugabo mu gihe afise umugabo iri shengero rero ryigira ko riri umugeni wa Kristo mu gihe ririko risambana n'abami bo ku isi n'ubuzima bwaryo bwanduye ibikorwa byanduye n'iby'ibwina kandi birimwo byinshi ndakunda ijambo ubu rero nimurabe uwasambana n'abami bo ku isi aba bakwisi bakaborerwa umuvinyu niwo busambanyi bwiwe umuvinyu wiwe niwo yari karatanga ugushwashwanuka kwiwe ngo nitwe shengero nitwebwe tubifise murabona rero ibyo mubishire ku muzirikanyo ubu byiza nuko rero atwara rero umumarayika yabwiye Yohana ati ndakwereka urubanza rugiye kuza kuri iri shengero rihambaye ubu rero nimwiheze anjana mu bugaragwa ndi muri mwemu mbona umugore yicaye ku gikoko gisa n'agahama agahama muri bibiliya byerekana ubwami ibara ry'agahama risigura umutuku igikoko nacyo cerekana ububasha mwabonye igikoko caduze kiva mu kiyaga ibyo biri mu byajo Yohana ica 13 kandi ubonye igikoko kiva mu kiyaga bisigura ko ubwo bubasha bwariko buraduga buva mu bantu ariko mu byajo Yohana 13 igihe uyu mwagazi w'intama waduga waje uva mu isi ahatari abantu leta zunze ubumwe ariko rero mu nyuma wararonse amahembe abiri mato mato ubasha mu by'intwaro no mu byo gusenga hanyuma ucuronka ububasha uvuga nk'uko ca gisato cavuga imbere yawo rero ni mu byandike turiko tugana mu gihe co guhamwa kw'abasenga hamwe na vya bintu nyene bakora muri Roma ya gipagani yakoze haraciye imyaka myinshi kuko ari nikuhora havuze ubu rero ni mu byihweze yicaye ku gikoko ububasha mbega mwarabonye Rebeka igihe Eliyezeri yamubona hari mu gihe c'akagoroba aca avomera amazi ingamiya kuko Eliyezeri yavuze ati umukobwa aza kuza akavomera amazi y'ingamiya aze kuba ari akampa amazi yo kunywa aze kuba ari we watoye Uhoraho ngo abe umugeni w'umusabyi wawe Isaka akiri karasenga Rebeka araza aravoma acamuha amazi yo kunywa araheza avomera n'ingamiya mwiweze iyo ngamiya cari gikoko kandi ico gikoko nyene yavomeye amazi nico camutwaye ku mugeni wiwe Isaka kandi uno munsi ububasha bwa mpemu yera ubwo ishengero ririko riravomera ryongera risenga nico kintu kizoritwara riva kuri iyi si kugira ngo rije guhura n'umukwe atankeka Isaka yari mu murima ku kagoroba ntiduhurira n'umwami hariya mu bwiza abanyefesi igice ca 5 avuga ko tuzohurira nawe mu kirere ibyo bituma abametodiste bitegurira gusemerera ni mu byiyumvereko murabona umwami Isaka yari yavuye mu nzu ya se ari hanze mu murima igihe yabona Rebeka aza kungamia, nawe acara mukunda amubonye ubwa mbere aca simba ava kungamia yiruka kumusanganira. Nivyo, aho niho duhurira n'umwami. Iyo ngamia nyene yahaye amazi niyo yamujanye ku mugabo wiwe. Ubasha nyene ishengero ririko rirasenga, ubwisirikiri itakaguma, ubwishengero ririko rirasenga, nibwo ubasha nyene buzotwara ishengero mu kirere, guhura n'umwami mu kirere. Nkemuyera murabona ni kandi murabe, Rebeka yari inkumi itazi umugabo. Uyu mugore we ni maraya ubu turiko turavuga ngaha. Mbega muratahura ububasha icari cy'ubu? Ububasha icyo bisobanura? Igikoko. Yari yicaye ku gikoko cy'agahama. None mbega coba yari igikoko kimeze gute? Agahama goba yari ububasha bw'ubutunzi. None rizoba ari ishengero rimeze gute? Ni ishengero ritunze kandi ni ishengero rihambaye kandi ni ishengero rifise ububasha. Akosho kajyo kashika ku masinzi n'abantu, kandi abami bo ku isi basambanye nawe mu buryo bwa mwemu. Abo nibo bakuru bo ku isi. Ubu tugiye kubona uwariwe mu kanya gato gusa, duce tumenye ibyerekeye ayo madini. Uwo mugore yambaye impuzu y'inyambara abami, nk'abami yambaye impuzu y'inyambara abami n'iyitukura, yari yisakaye inzahabu n'utubuye tw'igiciro kinini, imaragarita. Afise igikombe cy'inzahabu mu minwe cyuzuye ibihumanya n'imyanda y'ubusambanyi bwiwe. None yari afise iki mu kuboko? Inyigisho ziwe, ibyo abwira abantu ngo nitwe turi ishengero, turi iki? Kandi yatumye abami bo ku isi baborerwana nawe gutyo. Twebwe turi iki? Nitwe bubasha buhambaye, turi mu mahanga yose, nitwe shengero rinini ribaho. Nimuze munwe ku ntuze yacu. Ehe, suka ko dukeya. Mwebwe nimunweko, mwebwe nimunyweko. Nuko biri, murabona yari afise igikombe mu kuboko kwiwe. Itegereze. Umugore yambaye impuzu y'inyambara abami n'iyagahama, yari yisakaye inzahabu n'utubuye tw'igiciro kinini n'imaragarita. Afise igikombe cy'inzahabu mu minwe cyuzuye ibihumanya n'imyanda y'ubusambanyi bwiwe. Ubu rero bagenzi, ntituriko turasoma ikinyamakuru, turiko dusoma ijambo ry'Imana rihoraho kandi rihezagiye. Amajuru n'isi byose bizovaho, ariko iryo jambo rizokwamaho. Nivyo, mu ruhanga afise izina ry'akabanga ryanditse ngo, afise rya zina ry'akabanga ryanditse nako ngo, Babuloni hahambaye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibihumanya byo mu isi. Rero hano haraciye igihe, sinibaza ko hari hano mu ishengero hano, ariko naravuze ubutumwa ku cigwa kimwe, inyandiko y'ukuboko ku ruhome. Nca mvuga igihagararo ca Babuloni muri kahise. Rero buri nyigisho yigeze kubaho, buri dini na buri nyigisho biri ku isi uyu munsi byatanguriye mu itanguriro. Rero hamwe mu horonka cya gitabo cya Hisirope cyitwa Babuloni zibiri, namba mushaka kubikurikirana muri kahise canke bimwe muri ibyo bitabo byiza, muranashobora mbere kubona buri nyigisho yose mushaka kuronka. Ngomba ndabagarukana kanya gatoyi ku bagore b'abavuga butumwa. Murabona ndaberekenye naho byatanguriye ubwa mbere. Murabona kera mu itanguriro no kuri ibi bintu bitandukanye ingene byavuye mu itanguriro. Itanguriro bisigura intango. Ni bangahe baze kwivya ari byo? Itanguriro ni intango. Rero ikintu cyose kiriho cyategerezwa kugira intango. Iyo ndavye igiti, narabaye mu ishamba igihe amezi atatu hafi nk'abiri, ndaraba igiti ingene ari ciza, nakibona kiguye, ikindi kikanaga mu kibanza cacu, ubuzima buhererekanywa. Hanyuma nkavyiyumvira ko ariko ahantu kanaka ico giti kirafise intango, gitegerezwa kuba gifise intango, kandi uburyo bwonyene cashobora gutorwa ngo kibe igiti, canke ngo kibe igiti c'umweroni, canke igiti c'umuberoshi, canke igiti c'umurebeni, canke ikigazi, canke ico coba cose, hategerezwa kuba hariho ubwenge buri hejuru buri nyuma yavyo, canke nimba hariho kimwe gusa cari igiti kimwe c'umweroni. Ibindi byose ku isi byobaye byose igiti c'umweroni. Ariko ikintu kanaka gikomeye, ubwenge buri hejuru bwategerezwa kubishira ku rutonde. Izina ryiwe ryera rihezagirwe. Niwashiraho ukwezi n'inyenyeri mu mukorere w'izuba, ashira ibintu byose ku rutonde rwavyo, kandi azoshira ku rutonde ishengero ryiwe. Lizo zunguruka nkuko ashaka ko rizunguruka mu buseruko mu burengero mu buraruko cyangwa mu bumanuko icyo ashaka cyose igihe dushobora gukura ibyo byiyumviro by'idini mu byiyumviro byacu tukiterera icyo turi cyose muri Karuvariyo azoca bishira ku rutonde tubaye gusaba muyoboka nk'ibiti n'ibindi biremwa byiwe niwigera ubona ukwezi kuvuga ngo sinza kwakira ijoro zimwe muri mwebwe nyenyeri nimwake mu kibanza canje ariko twebwe oh turatandukanye murabona rero Babuloni nimwiweze ukuntu Babuloni seruka iseruka mu ntango za Bibiliya iseruka hagati muri Bibiliya ikongera igaseruka mu mpera za Bibiliya rero hari ikintu kime kanaka rero bitangurana na Nimurodi Nimurodi yatanguje Babuloni mu kiyaya c'Ishinari hafi nyene hagati y'uruzi Tigiri na Efurate kandi uruzi rwa Efurate rwagicamwo na ningene buri nzira muri ico gihugu cose yerekezanye ni Babuloni kandi buri rembo muri ayo marembo yari rifise uburebure bw'imetero na 60 ayo marembo yarakozwe mu muringa iyo winjiye mu gisagara ca Babuloni ibarabara ryose ryaba rijana ku ntebe y'ubwami ubu urashobora kuja i Roma uno munsi kandi buri nzira yose ishikana i Roma kandi hariho Bikira Mariya mutoya ahagaze ku mfuruka zose aho ibarabara rikatira afise umwana Kristo mu kuboko kwiwe yerekana iyo nzira yerekeza i Roma murabona iboneka mu ntango muri Bibiliya ikaboneka hagati muri Bibiliya none hano naho ngiyi mu mpera za Bibiliya none nashaka gusoma gusa mu minota mikeya kugira ngo muronke urufatiro rwabyo murabona ni byiza kandi mbona uwo mugore ubu rero nimwitegereze ishengero ibonye umugore ca wiyumvira gusa ishengero murabona mbona uwo mugore aborewa amaraso y'abera none ijambo uwera riva hehe ijambo uwera riva muri uwagizwe uwera canke uwejejwe uwagizwe uwera ni byiza namubonye aborewa amaraso y'abera rero nimba uwo mugore ari ishengero ryarahamye abera kandi n'iryo shengero rikomeye kuruta ayandi yose rifise ububasha ku isi yose riri ku mazi menshi kandi niwe abami bo ku isi basambana nawe none uwo ninde bisa nk'uko arakabanga ubu rero mwemagiye ku muraze hategerezwa kubaha ingabire 9 za mwemu mu ishengero y'ubwenge niyo gutahura niyo gukiza indwara n'iyindi y'ibindi n'amaraso y'abacingiye ntaho ibya Yesu bisa nk'aho batitaho cyane ibyo Yesu yavuga bitaho iby'ishengero ryavuga nibyo kandi nibyo navyo nyene nibyo ndamubonye birantangaza ndumirwa rwose byarantangaje ndumirwa rwose na cari ikintu gitangaje kuri we ingene natangajwe n'ukuntu we uburekanje mu kibanza ca Yohana amaze ngerageze kubitomora gatoye kurusha murabona Yohana yavuze ati yicaye ngaho yigira nk'aho ari ishengero rukristo afise uburenganzira bwose ku mahera y'isi afise abami bo ku isi ku birenge byiwe aratunze kandi yambaye impuzu z'amabara none ni gute yoborerwa amaraso y'abashingiye ntahe Yesu ni gute ashobora guha amabera ni gute ashobora kwica abo bashingiye ntahe Kristo kandi naho biruko akavuga ko ari umukristo w'ubwiwe ishengero rukristo ubu rero ni murabe umumarayika arambaza ati nigiki kigutangaje ndakubwira akabanga kuriya mugore naki gikoko agenderako kandi gifise imitwe indwi n'amahembe 10 rero ibihano n'ugusoma gusanzwe gusa mutahura ibi biraza koroha cane igikoko ubonye cariho kandi ntikikiriho kandi kigira kimanuke kive kiduge kive kuzimu kije kuranduka kandi ababa ku isi amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo uhereye ku kuremwa ku isi babonye babonye icyo gikoko yuko cariho kandi kitakiriho kandi kizoboneka rero ibi bitegerezwa kubabaza ngibi rero yavuze ati ubu rero murabe yuko igihe bose atari bake gusa ariko aba bakwisi bose bazotangara isi yose izotangarira uwo mugore hariho umugume gusa utazotangarira ibyo nabo bafise amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama rero byo babyiza ndabigiriye ku bunyene kuko tugiye kubishikako mu minota mikeya murabona nijyara amazina yabo yashizwe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama kuva ryari kuri wa mubyuru heruka bajamwo wa mugoroba baja ku gicaniro wa mugoroba binjira mu ishengero siniko ngerageza kuba bababaza ariko ndababwire bibiri ivuga yuko amazina yabo yashizwe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama kuva ku kuremwa ku isi neza na neza igihe imana mu itanguriro yabona ko yorungitse umwana wayo kandi ko yofashe ikibanza cy'umunyabyaha igihe amaraso y'umwana w'imana yaseswa bibiri ivuga ko amaraso yiwe yasheshwe imbere yuko amatanguro y'isi ashirwaho ni bangahe bazi yuko bibiri ivuga ibyo ko amaraso ya kristo yasesetse imbere yuko amatanguro y'isi ashirwaho igihe ayo maraso yaseseka buri rugingo rwose rw'uwo mubiri amazina yabo yandikishijwe ayo maraso mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama kuva ku kuremwa ku isi ikibatera ubwoba cyane ni giki oh mwene data ibyo byugurura inzugi siko reka rero dusome gusa ibi hano nyene turabe nimba ibyo bivuga rukuri murabona umumarayika arambarira ati ni kuki wakoze nibaza ko ari umurongo w'umunani igikoko wabonye byiza nivyo igikoko ubonye cariho kandi ntikikiriho kandi kigira kiduge kivi kuzimu neri bi turabigarukako ariko ndashaka kuraba iki kindi kuko turagishikiriye kije kuranduka kandi aba bakwisi bazotangara aba amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo uhereye ku kuremwa ku isi hazoba umugwi ku isi mu yandi majambo abazohendwa kuko yarabahenze kandi hariho umugwi umwe gusa utahenzwe uwo nawo ni bamwe bari bafise amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo uhereye ku kuremwa ku isi turabishikira mu kanya gatoyi rero itegereza uwo mugore ishengero yari Babuloni y'ibanga turamubona seruka biciye kuri Nimurodi none intumbero ya Nimurodi yari iyihe Nimurodi yashinze igisagara atuma ibindi bisagara byose bitanga ikori kuri icyo gisagara twashobora kubona ikintu nk'icyo muri iki gihe oba hari ikibanza nk'icyo muri iki gihe oba hari ishengero rifise ububasha ku mahanga yose yo ku isi atankeka mbega muri iki gihe hari ikibanza gitegeka buri hanga kuriha ikori aho hantu hariho reka tubandanye dusome ibisigaye gatoyi gusa kugira ngo mubone ishusho yose yabyo byiza babonye cyo gikoko yuko cariho kitakiriho kandi kizoboneka aha niho umutima ufise ubwenge userukira ni bangahe bazi ko ubwenge ari imwe mu ngabire za mwemu none n'umugwi nyabakare karabwira rero ategerezwa kuba ariko arabwira umugwi w'abantu ufise ingabire za mwemu zikorera muri iri shengero aha niho umutima ufise ubwenge userukira rero hagarare mu birabe muri ibyo bihe byose by'ishengero hano birigaragaza mwemu yera avuga ingene izo ngabire zizoba ziriko zirakora mu gihe cya nyuma ubu turafise ingabire zo gukiza indwara zikora biriko biragenda neza erega mwene data hariho n'izindi ngabire iyo ni imwe gusa muri izo icyo ni ikintu gitoyi gusa ego ngiyi ngabire iruta kure n'iyo hano nyene niyihe yoba nziza cyane kuruta izindi ni ingabire ya mwemu yera y'ubwenge gushira ijambo ry'imana hamwe no kwereka ishengero aho duhagaze kuruta gusa gushikana umuntu kugukira indwara twese turifuza kumererwa neza ariko noshima ko umushaha wanjye umererwa neza kuruta ko umubiri wanjye umererwa neza igihe cyose bagenzi umvirize mwemu yera ariko avugira muri Yohani Patimo ati ufise ubwenge niyumvirize ibi rero turiko turaronka ishusho ishushanijwe hano aha niho aha niho umutima w'ubwenge userukira iyo mitwe indwi niyo misozi indwi uwo mugore yicaye ko hari igisagara kimwe gusa nzi ku isi haribi sagara bibirinzi bifisi misozi ndu changirenga. Cincinnati ni kimwe muri vyo, ari naho hapa ya nkuru y'ibitito kuri Cincinnati, ya bingira jingore murazi, ya nibindi. Ariko rero cyo gifise irengi yo muri cyo. Ariko nta shengero na rimwe riganza Cincinnati. Hari ikibanza kimwe gusa ku isi yose gifise ishengero riri ku misozi ndwi riganza isi yose. Rero mperuka kuva yahavuba ibyo bintu byose, kandi narabonye hariya handitswe ngo aho niho ubwenge buserukira. Ivyasho Yohana 13, ufise ubwenge naharuri igitigiri cico gikoko. Ni igitigiri c'umuntu sakagwi k'abantu, umugwi w'abantu, ariko u muntu igitigiri cacu na 666. Narumvise kenshi yuko ku ntebe y'inganji ya papa w'i Roma handitse ngo Vicarvis Filii Dei. Narakunda kwibaza nimba ivya rukuri cy'umurongo muce mubishira mu biharuro by'abaroma, maze murabe nimba arivyo n'ukuri kutagabanije. Narahagaze hafu ku ya rwa rugori nyabutatu rwa papa wari mukiyo, ubutware kuri kuzimu, kwijuru no kuri purgatori. Murabona rero ibyo bintu mperuka kuva hariya, mperuka kuva i Roma vuba, ndazi kwa rukuri. Ubu rero turazi ko byerekanywe neza, kandi ngaba bamindwi batanu barakombowe ababayeho icyo gihe. Umwe ariho ugira zubu ariwe Kayisari, uwundi we ntaraza ariwe Herodi yari umubisha. None rero mwitegereze, itegereze ingene bitunganye, kandi niyaza azoba ari uwo kumara igihe gito. Hari uwo bazi igihe Herode yamaze ku ngoma amezi atandatu, yakweze nyina wiwe mu ibarabara aboheye ku itandiko ry'ifarasi, hanyuma turira igisagara acavyegeka ku Bakristo maze avuza inanga ku musozi mu gihe bariko baraturira igisagara amezi atandatu. Kandi murabe, kandi ico gikoko rero mwitegereze, ni murabe ukuntu yari umuntu mubi. Murabona rero nimwitegereze, kandi ca gikoko cariho kandi kitakiriho. Icyo ubwacyo nugira umunani, ariko kandi n'umwe muri ba bandi bindwi ingeso z'uwindwi, kandi azoja kuranduka. Umuntu wese azi cyo kuranduka bisobanura ni kuzimu, kandi nimurabe aho yaduzava kuzimu ni giki. Ibyo bo bitagira iherezo, nta mushinga inyigisho gatolika zigira, nta murongo n'umwe wa bibiliya ushigikira inyigisho za gatolika, nta kintu na kime kihari nk'umurongo wa bibiliya ushigikira inyigisho nimwe ya gatolika. Na namba ntibanabyitirira nabo. Mupatiri wa hariya, wa mupatiri mutowe w'isengero rya Mutima Mweranda yaraje hariya acavuga ati oh we, nariko ndamubwira ivyerekeye umubatizo wa Mary Elizabeth Frazier. Acavuga ati oh, mwamubatije nk'uko ishengero rya mbere rya gatolika ryabatiza. Njavuga nti ivyo vyabaye ryari? Ryavuga ati muri bibiliya yanyu. Njavuga nti ishengero gatolika ryabatiza uko? Iyo niyo nyigisho y'ishengero gatolika gome. Njamugani mukutihenda ku ishengero gatolika ni kuki none byahindutse cyane rwose. Murabona acavuga ati erega urabona mwebwe mwizera bibiliya, twebwe twizera ishengero. Murabona nitunezwe ibyo bibiliya ivuga, twitaho ibyo ishengero rivuga. Uko n'ukuri kutagabanije, niwigera uhangana nabo kuri ibyo urabigerageza rimwe. Urabona ntibanezwe ibyo bibiliya ivuga, ibyo ntacyo bahuriyeko, bitwararika ibyo ishengero rivuga. Murabona ariko twe ntitwitaho ibyo ishengero rivuga, twizera ibyo Imana ivuga. Amen. Kuko bibiliya handitse ngo ijambo ry'umuntu wese riba ikinyoma ijyanje riba ukuri. Icyo nicyo gituma twebwe tutari dini. Ubu rero nimwiheze, nimwumvirize bakanya gato gusa. Abami batanu bariho barakombowe, abami batanu. Nimba mushaka ibyo muri kahise ndabibereka, kandi umwe ariho uwundi ntaraza. Rero itegereze ca gikoko, rero icyo gikoko cyo nticari umwami, cari kimwe kiriho kitakiriho, kandi naho nyene kiriho kitakiriho, yamara kiriho kandi kitakiriho. Nibiki ugukurikirana kw'abapapa, ububasha igikoko kiganza. Aho n'igihe Roma ya gipagani yahinduka ikaba Roma y'ubupapa. Roma ya gipagani yarahindutse icika ubupapa. Ivyo bari bafise papa mu kibanza c'umwami, kandi papa n'umwami mu buryo bw'imwemu. Nico gituma yambika urugori umwami mu buryo bw'imwemu, yivugira ko ari icariho ca Yesu Kristo. Ngivyo ubu rero nimwitegereze, turerekana iyo nyigisho ya gatolika hano, duce tubereka ingene yanyengetereye mu mashengero y'abaporoti. Murabona ingene icibereye neza mu ishengero ry'abaporoti. Byinshi muri byo ibihushanye by'ukuri na bibiliya bihushanye rwose. Rero igikoko cariho kitakiriho, rero mwibuke bose bazohendwa ku isi aba mazina y'abatanditswe here ku kuremwa ku isi reka turabe kandi cha gikoko cariho kandi kitakiriho murongo wa 11 icubgaco nugira umunani uwindwi kandi azoja kuranduka azobandanya kugeza ashikiriye mu binogo bitagiri herezo biri kumpera y'inzira kandi amahembe 10 wabonye niyo bami 10 ubu rero nimitegereze ngaha namba mushaka kubona ikintu gikora ku mutima nimitegereze ibi niyo bami 10 batari imikwa ariko bahabwa kuganziriza hamwe na ca gikoko nk'abami nyene kumara isaha imwe sabami bimitswe n'abatwazi igitugu murabona ntibigeze bimikwa ariko baronka ububasha nk'abami isaha imwe ku ngoma ya ca gikoko ivyo ni muri iki gihe gitoye c'igitutu bunyene aho abatwazi igitugu bariko barahaguruka murabona kuronka ububasha nk'umwami isaha imwe hamwe na ca gikoko rero ni vyiza abo bahuza inama baha ca gikoko ububasha bwabo n'ubutware bwabo abo bazorwanya umwagazi w'intama uwo mwagazi azobanesha icubahiro kuko ari we aganza uganza n'umwami w'abami kandi abari kumwe nawe bahamagawe batoranijwe bayobotse nabo bazobanesha nari nifuza ko novuga ubutumwa ubunyene kuri ivyo abatoranijwe imbere y'uko amatanguro y'isi ashirwaho kandi baguma ari intahemuka ku muhamagaro wabo haleluya nivyo bitwa abatoranijwe kandi abizigirwa kandi nisahwanya murabona abatoranijwe kandi abizigirwa bazomunesha naho yoba akomeye gute kandi ubu bukomunista bukomeye umuvuduko w'ubukomunista tubona uno munsi ntubatera ubwoba ibyo ni igikoresho kiri neza na neza mu maboko y'imana noshobora kuvyemeza nkoresheje iyi bibiliya izo mubabaza kugumara tiri wese yigeze kwica ego mushinga ntahe murabe neza abo bami bose baremeranya kandi bazomwanka kandi ihanga ryose isi yose yashwawe n'ubukomunista erega bitegerezwa kuba ikintu cahagurukijwe n'imana kugira ngo imuhane uravuga uti rindira gato mwene data Branamu ubukomunista n'ikintu cahagurukijwe n'imana neza cane atankeka n'ikintu cahagurukijwe n'imana bibiliya ni kwivuga ariko buja mu gikorwa kugira ngo hacirwe urubanza abantu banka imana kandi bibivyarwa mu buryo buteye isoni none ni giki gisigaye muri iyi si twebwe dufise iki ahejo bundi ndahagarika icigwa canje umunota umwe gusa nimba bishoboka nariko ndasoma igice c'ivyanditswe aho umwana w'ikivyarwa atinjira mu ikoranero ry'uhoraho kugeza ku runganwe rwa 14 ni bangahe babizi niko biri gusubira mu vyagezwe 23 umwana w'ikivyarwa iyo umugore afashwe mu gahinga ni ukuvuga kure y'uburinzi bw'umugabo hanyuma umugabo agafata ku nguvu uwo mugore uwo mugabo yategerezwa kumurongora naho yacika maraya yategerezwa kubana nawe gushika apfuye kandi iyo uwo mugore arongowe n'uwo mugabo avuga ko ari isugi kandi atari yo yarashobora kwicwa kubera ibyo kandi umugabo n'umugore bubakanye bakabyara umwana w'ikivyarwa uwo ntiyinjira mu ikoraniro ry'uhoraho kugeza ku rungano rwa 14 urunganwe n'imyaka 40 hazoca haca imyaka 400 imbere y'uko ico caha kiva muri Isirayeli Imana iranka icaha ni gute wiyumvira guhonyanga maraso yera y'umwami Yesu kubera gusura imyidini rinaka ukitega kwinjira uzo kwinjira nk'uko Imana ibitegeka atari uko ntuzinjira namba nivyo umudiyakono umuvuga butumwa icyo twoba turi cyose ntacho bihuriyeko winjira wujuje ibisabwa n'Imana urunganwe rwa 14 uwo muntu twariko turaganira kuri ivyo yicaye hano ubu yavuze ati none twomenya gute abazokizwa nshamvuga nti aho niho wategerezwa kubera umukaruvinista mwiza izina ryawe ryashyizwe mu gitabo imbere y'uko amatanguro y'isi ashirwaho imana ikurikirana ako karonda k'amaraso n'ingingo yayo murabona ariko ibyo bifise iki mwumvirize mwebwe abantu mukiri bato uno munsi sinzi nimba muza muri iri shengero canke aho muja mwebwe abahungu n'abakobwa mukiri bato mwoba mwarabonye neza ibyo muriko murakora nimba hariho urundi runganwe kw'abana banyu bazocirirwa urubanza kubera ibyo mukora mbega nta nukumva urupfasoni mufise mwebwe abakobwa musoka aho hanze mwambaye uko tubutura tugufi n'ibindi murazi ibyo bizogira ingaruka mbi ku mukobwa wawe woba waruzi ko nyokuru wawe yari imaraya nyoko nawe yari umutambyi w'umuziki ari nacyo gituma wiyambura impuzu ku mugaragaro uno munsi nankeka none abana bawe nabo bazokora iki ego mushinga ntahe imana yavuze ko izohanira ibigabitanyo by'ababyeyi abana n'abana babo gushyiza ku runganwe rwa gatatu n'urwa kane wowe utahuraga mwene data ku gihe cyose ukora ibyiza ibyo bizogira ingaruka ku bana bawe nimurabe hano reka dufate abaheburayi igice cyandwi bibiliya ivuga ko igihe Melekisedeki yahura na Aburahamu avuye kunesha umwami akamuhezagira kandi havuga ngo Lewi avuga ibyo gutanga ibigira cumi havuga ngo Lewi yari afise itegeko ry'Uhoraho ryo kwakira ibigira cumi bivuye kuri bene wabo na Lewi yaronka ibigira cumi yaratanze ikigira cumi kuko yari akiri mu bura bwa Aburahamu igihe yahura na Melekisedeki kandi Aburahamu yari sekuruza wiwe Aburahamu yabyaye Isaka Isaka byara Yakobo Yakobo byara Lewi sekuruza kandi igihe Lewi yari akiri mu bura bwa Aburahamu bibiliya ivuga ko yahaye Melekisedeki kigira cumi haleluya nureke ngo hagire umuntu n'umwe akubwira ko hari ikintu na kimwe ku isi cyoshobora kuzibira cya kigurudumu cy'amenyo gihambaye cy'imana kirabandanya kizunguruka byateguriwe hariya inyuma mu itangiriro nta dayimoni cyangwa abadayimoni bahagije bahari bashobora guhungabanya umugambi wayo rero bibiliya ntivuga yuko yagitanze mu buryo bwo gutegekanya bibiliya ivuga ngo yaratanze ikigira cumi igihe yari mu rura rwa sekuruza ubwiza uwo niwe mwami wanje yarabizi mbere n'imbere y'uko isi bumbwa yarazi byose kandi muri Aburahamu yaratanze ikigira cumi none mucikanje mwene data ni gute mushobora kwirukiraho abantu babana bagakwegana n'abagore bafise abagabo n'abagore basenyura ingo bakabaho uko mubayeho mwiteze ko urundi runganwe ruzoba rumeze gute ngibi ibyo ari byo nta kindi bihinduka atari umugwi w'ibibyarwa bavutse mu kajagari umugwi wabononekaye none hari ikintu kimwe kibirindiriye icyo nacyo ni igihe cya bya ruho nyanganda tubayemwo ibyo ni byo neza na neza turi mu gihe cy'iherezo yicaye iki gitondo ari inyuma mu misozi ya Kentucky n'umuhungu mutoya wa kera wari ushoboye kwegera bigoranye ku metero zitatu z'ahari ariko akora umutsama w'amasaka kumbure ntiyarazi neza ukuboko kw'iburyo canke kw'ibubamfu igihe yumva nari nshitse ahantu bibujijwe kurengana sinarinze aho ndi nari gusa muri kamwe muri ubwo bubande kandi nari nagiye hariya ngiye guhiga imihare maze kwicara ngaho nca ntangura kuvugana nawe kandi uyo muhungu yavuze ko yaragiye kuja mu gisoda nuko duca twisanga twashitse aho tuvuga iby'umwami aca avuga ati muvugabutumwa ntiwizera ko turi mu gihe cy'iherezo hariya hejuru muri iyo misozi njamvuga nti atankeka niho turi atankeka mwana turi mu gihe cy'iherezo naho tugeze nico gihe tubaye mu mwene data twahashitse nimubona ingene abo bamama ba kera n'aba papa ingene bari babayeho na sokuru na nyokuru nimubona ingene papa na mama babayeho nibitangaje ko turi mu kononekara iki gihe nibitangaje urashobora kuvuga ubutumwa n'umutwe ukameneka baguma biyambarira amabutura kwa kundi nyene bakagucira amate mu maso bazonywa itabi bari gutumurireko bavuga bati rabana n'ibikuraba kubera iki kuko ubwo nibwo bwoko bavamwo ngiye kubishikako mu buryo butaziguye urubyaro rw'inzoka tuzobonaho yinjirira turabe igituma bakora gutyo n'abana ba wa murwanizi kuva isi kiremwa nibyo nta kindi dusigaje gisigaye kuri ibyo urubanza nico kintu cyonyene gisigaye nta kindi tworonka atari urubanza imana izokubura ibyo bintu byose kandi umuntu ubwiwe niwe ubwiwe yabiteje imana ntiyashaka ko bigenda gutyo ariko yari izi ko byogenze gutyo nico gituma yavuze ko yohenza ababa ku isi bose keretse abamazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama imbere yo kuremwa ku isi. Reka tubyitegereze, bandanya musoma gatoya. Rero ubu nibaza ko turi kuwa 12. Kandi amahembe 10 wabonye niyo bami 10 batari imikwa, ariko bahabwa kuganziza hamwe na cha gikoko nk'abami nyene kumara isaha imwe. Abo bahuza inama bahaca gikoko ubasha bwabo n'ubutware bwabo. Kandi abo bazorwanya umwagazi w'intama, uwo mwagazi azobanesha kuko ari waganza baganza, n'umwami w'abami. Kandi abari kumwe nawe bitwa abatoranijwe n'abizigirwa. Arambwira ati, ya amazi wabonye maraya yicarako niyo moko amakungu y'abantu, amahanga n'indimi. Ya amahembe 10 wabonye kuri cha gikoko azokwa nk'uwo maraya. Nabi byo rero, aya mahembe 10 ubwo ubwami 10 murabona byose birasobanutse. Nabo batwaza igitugu, naba habo batwaza igitugu. Iyo bahengamira bihengamira hehe? Mumbwire gusa utwaza igitugu n'umwe adahengamira ku matwara ya gikomunista, murabona? Kandi bazokwanka iki uwo maraya, uwo mugore, iryo shengero? None ni iki naba kizobikora? Bazokwanka uwo maraya, bazomuzingazinga, bamukobe, barye inyama ziwe, bamutongoza umuriro. Bazofuta icyo kintu ku ikarata atankeka, nkuko atawokekeranya ko mpagaze hano. Hamwe tworonka kanya ko gufata icyo cigwa c'iryo shengero no kugikurikirana biciye mu byanditswe, aho byavuze bivuga ngo abami bose bo ku isi n'abadandaza bose nabo bose baraboroga, kuko Babuloni hahambaye haherengeteye mu isaha imwe. Isaha imwe igihe cyaho cari gishitse. Kandi ingene bivuga ngo nimunezerwe mwebwe abera, namwe bavugishwa abera mwese, kuko Imana yahore y'amaraso y'abera na yabene so kuri cyo. Murabona niko biri, atankeka ivya gikomunista n'igikoresho nyene mu minwe y'Imana, nkuko nyene umwami Nebukadineza yabaye igikoresho mu minwe yayo ngo aze atwara Abayuda igihe baja kure. Icaha gishobora kuguma conona, uruvyaro rw'umugororotsi rurashobora kuguma ngaho, kandi urubuto rukaguma gwononekara, wonona gongera gwonona gushika inyuma y'igihe kinaka ruherengetera bigashikaho, kuko banyina babo nabase n'abandi babayeho guca imbere yacu muri ubwo buryo gushikaho ataco dusigarana. None murazi ibyo Yesu yavuze, yatagabanya igikogwa nta muntu n'umwe yorokotse. Murabona ngo bamubona igituma dufise abo bantu, sindiko ndabanegura ba Arthur Godfrey n'abandi bose murazi, murabona na ba Elvis Presley na no kwambarira munsi y'urukenyerero amasarubeti imishatsi rereta ku izosi, n'ibyo byose ubugimi yabaga yigenza. Nigiki gikora ibyo? Nibiki? Kuko bipa mu mugwi w'abantu bibivyarwa babaye imbere, nta gisigaye. Barahaguruka bakaririmba mube hafi Imana yanje, nawa muno baguzi ubwisha za Erni n'abandi nk'abo baririmba indirimbo kanaka n'ibintu nk'ibyo. Mwene da turazi ibyo n'ubujyajya bweruye. Ego mushinga ntahe, umuntu nk'uwo ntacyo aba afise kuri kino gicaniro, agenda hariya akaja gutamba za rock and roll na za buji uji n'ibyo bindi bintu byose, nta kibanza na gitafise inyuma y'iki gicaniro. Ibi nibijanye n'ubuherezi, abahamagawe n'Imana, abakozi b'Imana bahamagawe n'Imana nibo bafise ikibanza inyuma y'igicaniro. Asa habo namba bakora ibintu nk'ivyo. Iyo niyo ngorane yabyo uyu munsi. Ishengero nta kindi barigiza atari umuhari kanaka. Umuhari ni byiza mushaka kubikora birabaraba, ariko reka ndababwire hari itandukaniro rinini mu kugerageza hagati y'umuhari n'ishengero. Ego mushinga ntaye, ushaka gukora ibyo bintu mu muhari no kugira ubwoko bwose bw'iminsi mikuru n'ibindi birakuraba, ariko mwene data ishengero rikwiye gukuburwa kuva kuri ya rutari gushika mu nzu yo hasi. Nibyo simvuga gukuburwa mu gushiraho amadirisha mashasha n'ibindi, shaka kuvuga n'umubyururungitswe n'Imana mu buryo bwa kera uzoshwiragiza ibyo bintu hirya no hino. Ego mushinga ntaye, ni nk'ukwakiriza umuco w'umuyaga nkuba ku mugwi w'inyenzi zikikuje igishishwa cipome. Ego mushinga ntaye, zishajishwiragira iyo uwo muco watse. Itegereze rero, bahuza inama batanga ububasha bwabo, ngeze munsi cyane ubu ya mahembe 10. Ego nuko kuko Imana yashize mu mitima yabo gukora ivyo yagize imigabo, nuko no guhuza inama no gushira cha gikoko ku nganji zabo kugeza aho amajambo y'Imana azoshikira. Rero umugore wabonye niwe cha gisagara gihambaye kiganza abami bo ku isi. Rero ntibikenewe gucisha hirya no hino, turazi ko ari ingazi z'ubutegetsi bwa Gatolika. Ntibikenewe ko umuntu n'umwe ndabyizera neza cyane nk'uko nizera ko naronse mwemu yera. Ibyo ndabyizera neza nkuko nizera ko ndi umukristo ahagaze ngaho no munsi yuko ubwo butegetsi bwa gatolika ari bwo igisagara cha Vatikano nico co gisagara kiri ku misozi ndwi ubutegetsi bw'ishengero nico cha gikoko cariho kitakiriho ni Baburoni ibyo byose birerekanwa neza na neza mu buryo butunganye mu byanditswe hose ni ishengero gatolika ubu rero ngiki kigiye kubatangaza muvuga muti erega nturi kurankora komene data Branham ariko reka nkubaze ikintu kimwe reka dusubire ubunyene ku murongo wa gatanu mu mutwe afise yanditse ryakabanga Baburoni hahambaye nyina w'ibihumanya nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibihumanya byo mu isi yari iki M-A-R-A-Y-A kandi yari N-Y-I-N-A niki N-Y-I-N-A hari icyo yari yarabyaye nyina w'abahungu w'abamaraya mbega maraya niki cyo kimenyene na n'umusambanyikazi umugore w'ingeso mbi nigiki cyatumye agira ingeso mbi inyigisho yiwe yariko yigira ishengero rya gikristo ariko ari katanga imitegekere yakozwe n'abantu kandi hanavuga ko yari afise namba ari we dini rya mbere rero bisa n'uko hari amadini amwamwe ava muri we yari nyina w'abamaraya sibyo nyina w'abamaraya ntiyashobora kuba nyina rero w'abahungu ntiyashobora kuba nyina wa yabwirizwa kuba nyina w'abagore kandi namba bari abagore bari amashengero none rero katubyihweze nibiki biva mu idini rya mbere ryari irihe ishengero gatolika idini rya kabiri ryari irihe ruteri idini rya gatatu ryari irihe zwingri none byavuye mu iki calve hanyuma haza anglikane abanglikane nabo bagenda bavamwo metodiste yavyaye iki aho niho havuye Alexander Campbell muri Alexander Campbell havuyemo John Smith havuye Alexander Campbell nishengero rukristo hanyuma bari bafise canke atanu ishengero rya kristo nizo zindi nyigisho zavuyemo hanyuma haza ishengero ry'ababatista yari rifise udushami duto duto twinshi mu ishengero ry'abametodiste havuyemo mu ishengero metodiste havuyemo ubwa mbere havuyemo abametodiste bo kwa Wesley hanyuma baca barigabura inshuro zine canke zitanu hanyuma haza ubundi bwoko bw'abametodiste hanyuma bongera gutandukana bashika ku metodista bigenga hanyuma bishika ku banazariano nuko bava mu banazariano hazi ngenzi z'ubweranda hanyuma ingenzi z'ubweranda kubandanya nyigisho ntonto gusa zitangura gutyo bigaca bibandanya kame kame kose muri ivyo bitangura biza naho nyene none bose bakoze iki amaherezo byahereye muri Pentecoste none Pentecoste yakoze iki byabindi nyene nyina wabo yakora baciye basubira inyuma ubwo nyene baritunganya none byacitse iki idini jamuri rimwe ikintu ca mbere inyigisho yawe ni iyihe muhungu baragusuzuma neza urabona kugira bamenye icuri ico wizera kandi udahuje nabo neza mwene data baca baguca mu ishengero ubwo nyene kandi niko biri kandi sinibaza ko kubera gusuvuga kuri umupentekote arico gituma utekanye mwene data hazoba abapentekoti benshi cyane batari mu nzira nkuko hari abari mu nzira ndabizi neza murabona rero ayo madini yose iyo bareka gusa umuhezagiro wa pentekote ukabandanya ntibawugira idini bakawugumiza gusa mu buvukanyi bakareka mpemu yera agashiraho itandukaniro mpemu yera aratandukanya Ananiya na Safira barinjiye igihe kimwe bavuga ibi n'ibi maze mpemu yera ati ni kuki mwabeshe ariko tweho tuvuga tuti uwo ni mwene data Jones ntugire ikibu muvuga ko rero niwe muntu wa mbere atanga dufise mu ishengero ndazi ko yaronse mpemu yera naramwumvise avuga mu ndimi kandi naramubonye asemerera muri mpemu ivyo ntaco birusha gusuka ubushatsa ku rushato rw'inka gumye murabona naho bihuriye na gato imana niyica urubanza niyivuga ko ariko biri canke atari ivyo ntankeka ariko twebwe twafashe ivy'idini ryacu erega twaramwirukanye mu makoraniro abanyabumwe baramutora abanyabumwe baramwakira akanya gatoya hanyuma bakamwirukana kuko baramwakiriye gushitsaho hanyuma ba Yesu wenyene baramutwara aba Yesu wenyene baramutwara akanya gato hanyuma abaciye bamutwara ku nshuro ikurikira n'ishengero ry'Imana nicyo ryamutwaye ishengero ry'Imana ry'ubuvugishwa riramutwara hanyuma umugwi w'abatomorison ucura mwakira bo bagenzi mwene data nimba aho tudahejeje aho ni mu bapentekote umubyiro wa nyuma ubona aho bafise urumuri rw'ubururu bakagira n'abasenga amavuta na namaraso mu maso kandi imbabazi ubusinzi aho bageze ikintu kimwe gusa nuko byose byononekaye mwari muzi ko bibiri ivuga ko bizokononekara mwari muzi yuko bibiliya ivuga kuri iki gihe ko kizoba aho n'amameza y'umwami azoba yuzuye ibidashwi irongera ikavuga iti ninde nshobora kwigisha inyigisho ninde nshobora gutuma ntahura kuko nibwirizwa kurindi ibwirizwa kurindi umurongo ku wundi ninde nshobora kwigisha inyigisho abacukijwe bakuwe ku ibere rya ba nyina murabona rero nta mugore umugore yononekaye muri iki gisagara atashobora kubyara umukobwa w'isugi abari isugi gihavuka kandi arashobora kuyigenza neza ariko utarabye neza kuba nyina aba yari afise iyo kamere uwo mukobwa incuro icenda ku icumi azokwigenza neza na neza nka nyina rero ibyo murazi yuko ari byo umugore ashaje afise inzu y'ubumaraya yoshobora kubyara agakobwa gatoya ku myaka 16 yoshobora kuba atanduye afise ingeso nziza nk'agashurwe ariko kime gusa gume gutyo ariko ingorane nuko aca asubira inyuma ubwo nyene agakora nka nyina rero ishengero gatolika niryo ryari maraya wa mbere wa kera ryazanye inyigisho ryigiriye ivyizegwa vy'ibinyoma ivyo bibiliya ivuga ngo aduga ava ikuzimu kandi agiye kuranduka ni bibiliya ibivuga rero namba bigisha ibyo ni kinyoma ufatiye ku ijambo ry'imana nuko rero ngiryo ishengero ry'abametodiste riraje ryavutse kuri we umukobwa mwiza mutoya ariko none yakoze iki ryarahindukiye risubira inyuma rikora ibintu nk'ibyo nyina waryo akora rirareka ikoraniro bakambara impuzu ngufiya rikabareka bakanywa itabi rirabareka bakibandaniriza bakora ibyo bategerezwa gukora nta kintu na kimwe babivuga ko umupasitori wa kera mutoya apfuvye ari ngaho inyuma y'igicaniro atinya ko yotakaza umushahara umunsi umwe canke agasorora ikibisuguti reka nkubwire mwene data noshima kwamamaza ubutumwa bwiza no kurya imikate yumye nkanwa n'amazi wuzi ariko nkavuga ukuri kuri ibyo nubwo ishengero ryanje bohaguruka bagasohoka nzoguma ndababwira ukuri kuri ibyo ego koko none ingorane niyihe n'amacanja erega urazi ndi umwungere w'ishengero rinini yakuruta ayandi yose ari mu gisagara mwebwe ababatista n'abametodiste mwumviriza umuvugishwa w'ikinyoma ivyo biragumye ariko ikintu cose cigisha ibihushanye n'iyi bibiliya n'umuvugishwa w'ikinyoma naco bintwaye uko vyoba bisenye gute n'uvugishwa w'ikinyoma nivyo vyose ni vyiza mu gihitsina ryawe ryanditswe mu gitabo ushobora kuba ufise izina ryawe mu bitabo 12 nimba ritari mu gitabo c'ubugingo warazimiye ushobora kuba umeze neza ushobora kuba umizigirwa utanduye kandi ufise ingeso nziza uko bishoboka ibyo ntaco bisa bisana n'ivyo esawu yaruta yakobo incuro zibiri ku bijanye no kuba umugabo kwitwararika se wiwe w'umutama w'impumyi n'ibindi byose kandi yakobo yari umwana w'ubugunge yama kwegana na nyina umuhungu mutoyi w'umunyabwoba ariko imana yavuze iti nakunze yakobo nanka esawu imbere yuko hagira n'umwe muri abo bahungu avuka abaroma 8 niko havuga ivyo ni vyo neza imana irazi kiri mu muntu kandi irazi kiri mu ishengero vyongeye tubeshwaho n'umutsima w'ubugingo umutsima w'ijambo ry'imana rero nico gituma tutari dini rero jaka ndabahe ikigereranyo gitoyi nari nanditse hano uwagahebuza ni mu vyasho Yohana 19:2 ndafise ikintu nanditse hano nshaka kuraba mbona ivyo ari byo kuko imanza zawe ari iz'ukuri no kugororoka yaciriye urubanza umwe maraya w'agahebuza yononesha abari mu isi ubusambanyi bwiwe kandi muhoye amaraso y'abashumba bayo iryo ni ryo herezo ry'ishengero gatolika none turashaka ko mwiweza na hano kw'idini riboneka no mu vyanditswe ngaha ko kandi bibiliya ntiyigera ivuga idini ryavuye mu ishengero gatolika niryo nyina wa mbere w'amadini kandi buri dini ryose ryavuye aho nyene rero ibi biraza kubabaza gatoya bizogenda birushiriza kubabaza igihe cyose murabona ariko nshaka ko mubona ko amadini atavyawe canke ngo ashizweho n'imana yashizweho na wa murwanizi ishengero ry'imana ni niduciyemo ibice twese turi umubiri umwe ibyizigiro bimwe n'inyigisho imwe umwe mu rukundo iryo niryo shengero ry'Imana nzima utarabye ibyo bo ibyo bintu twese hamwe turi umwe nivyo yabo metodiste cyangwa umbatista mwene data nimba yaravutse bwa kabiri akaba yuzuye mpemu yera ni mwene data tugenda urutugu ku rutugu nivyo ego mushinga ntaye ntacho bihindura Mose hari genda biruhande yanje bakavuga bati urazi ujya mugwi w'abapentekote b'abanyakaguma gamene data Branham kuki wojana n'umugwi nk'uwo murazi Mose yari itegereza abana ba Isirayeli yarabira mu idirisha rimwe n'iryo Farawo yarabiramwo Farawo yabaraba nk'umugwi w'abatobanga ibyondo ariko Mose we yarabaraba nk'abatoranijwe n'Imana yarazi uko bapisi isezerano kubera iki yabimenyeshejwe n'ijambo kandi ukwizera niko kwatumye yari afise uburenganzira ku ntebe y'ubwami bwo kuba Farawo isi yose ku birenge byiwe yicaye ngaho basuka umuvinyu mu kanwa n'abagore beza bamuhakayaga nk'umwami w'abami cyangwa utwazi igitugu cyangwa umwami w'isi umusore Mose ku myaka 40 yarabifise mu minwe yararabye uwo mugwi w'abatobanga ibyondo ariko ye yarazi ko yari umwe muri bo haleluya nivyo yarazi ko ari umwe muri bo kandi kubwo kwizera wenyene yari hitiyemwo umuntu wese ategerezwa guhitamwo ubwizwa guhitamwo uraza guhitamwo ubu uraza guhitamwo mu gitondo uzohitamwo ejo kumugoroba nimba uzobukiriho utegerezwa guhitamo igihe kanaka mwene data araza igihe kirekire narahisemwo iyi bibiliya ni kazinduzi yanje iyi bibiliya ni gitabo cy'ubugingo canje iyi bibiliya ni jambo ry'Imana bibiliya ni imbeshejeho iyi bibiliya niyo mpagazeko kubw'ibyo Mose yararabye abana ba Isirayeli ntiyavuze gusa ati oh n'abantu beza cyane ntacyo dupfa oh oya nta kibi na kimwe nzobavugako uko niko abantu benshi babigira muri iki gihe oh abo bapentekote nabo bantu bafise mpemu yera nabo bantu bizera gukizwa indwara n'Imana oh jewe ntacyo dupfa navyo uko siko Mose yari yarahevye Egiputa abumwe muri bo yaragiye aja muri bene wabo yari umwe muri bo mwene data iyo niyo nzira mfata nzofata ari inzira n'inkewa z'umwami zikengeretse naho zizoba ziri kurushi uko byoba kose bafise isezerano kandi ndabona amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama ni bene data nivyo itiremwo uhagaranane nabo baba mukuri canke bihenda uhagararaho uko biri kose nimba bihenda bafashe basubire mukuri nivyo ntuzokwigera ubagira beza kuruta mukubaterera ijya nino urabona gerageza ubakwege Charlie nkuko babivuze kubijanye na mwene data Allen kubijanye n'umuriro ba amaraso mu biganza navuze nti sinigeze nsuzugura AA Allen navuze nti yaba noshoboye kuvuga ubutumwa nka AA Allen sino kwigera ngira n'igikona n'icyo gusengera abarwayi rero kubijanye no kutavuga rumwe kubijanye n'amaraso nk'ikimenyamenya cyame mu yera mu biganza byanyu sinzokwemeranya navyo ariko kubijanye n'ubuvukanye ni mwene data magarana nawe urutugu ku rutugu ku rugamba uko nuko biri nimba yihenda nzogerageza kumufasha kandi nimba atihenda nimba jewe nihenda ndashaka kwamfasha kandi uko niko tubandanya tuje imbere none rero murabe hano yari Babuloni yakabanga nyina w'abamaraya mbega gabagenzi murabona uko ishengero no munsi murashobora kubona ingene ayo mashengero y'iki gihe abaho uko yishakiye ni byiza rwose bandanya imbere n'ingurube igiye yindi ntibabyitaho emwe nta kibi kiri mu gukora ibyo mugerageza gusa kuba barenganywe n'igihe rero itegereze inyigisho zabo ubu nshaka ubu mwitegereze uwo n'umugenzo wabo murabona ko mu myaka mike yiheze ishengero gatolika ariryo ryonyine ryemerera abantu kuja kuraba amareresi ishengero ry'abametodiste ntiryoshoboye kwiyumvira ikintu nk'icyo amadini yose oya ibyo n'ibikorwa by'umurwanizi ndibaza ibyahabaye ego mushinga ntaye kandi murazi wofata abo bakobwa bato b'abagatolika bagenda bambaye utwo tuntuze duto duto bamwe muri mwebwe bahungu ba kera tungana hatangura haza utwo duhuza utugufi dushika ku mavi uwo mugabo ndibaza ari mu muriro w'umugoroba sinzi sijyewe ndi umucamanza wiwe ariko igihe yakora ya ndirimbo ya mbere y'ibitera soni yasohotse ku iradiyo itabanje gusuzumwa ivuga ngo ziduze bakobwa ziduze ziduze mwerekana amavi yanyu meza ni bangahe bibuka iby'igihe yasohoka ubwa mbere haraciye imyaka aho niho habereye ikosa rya mbere nibyo kandi igihe yaboneka uwo muntu ava muri Texas bagaca bafata abo bagore bagakoresha impuzu zabo zo munsi ngo babagire icyo batari bari n'ibintu nk'ibyo maze bakabareka bakabikora none rero byakoze iki byarakwiragiye ni mwemu umuntu yari karavuga ejo bundi yavuze ati sinzi icyo ngiye gukora mfite umuhungu mwiza w'inzira bugunge none uwo muhungu ageze aho atwara ibyo ashikiriye byose amuga ni kuki agendana n'igisuma uyereranye n'umuntu w'igisuma nawe ugawuzoba umusuma umutamakazi mama wo muri Kentucky yahora avuga ati uryamanye n'imbwa ifise imbaragasa nawe ubyuka ufise imbaragasa ufashe umugore mubi hanyuma ureke umukobwa mushire hamwe na n'umuhungu ameze neza yiyubashe bidatebye azoba yamaze gucika nk'icana c'imbwa niko bimeze no ku mukobwa ku muhungu mubi bakumenyera kubo mugendana itandukanye soka mupfe muri bo niko bibirivuga nimwitandukanye uko nukuri nimba amashengero yabasubiye mukononekara nk'ukureka abantu babo erega hane jo wundi mu ishengero rinini ryiza ry'ababatista bategezwa guheza igikorane umuntu ashobora kuvuga ubutumwa iminota 20 gusa kuko pastor ategerezwa kuja kunywa itabi ikoraniro ryose ryaciye risohoka bose bahagaze hanze ku murongo kunywa itabi hanyuma bongera baragaruka bose hamwe na pastori naragiye mu ishengero ry'abanyekoraniro aho hari hahagaze umuntu yambaye ikanzu nini ndende ahagaze aho aca avuga yishimikije ku gicaniro nk'uku avuga ku bwoko kanaka bw'ishugwe yasanze hejuru ku musozi byari ibyo gusa aca asubira hanze kandi intoke ziwe zari zarabenjuwe n'umwotsi w'itabi ego kandi yavuga ko abagore k'uwo mugabo yaragiye gukina nuwe wa mukino w'ikidagi bakinisha ibyo batanga amakarata menshi murazi yarafise narinze ko ndabyibuka pinoko bari bagiye gukina urukino rwa pinoko nibaza ko ari ibyo ego niho ukinira n'urukino rusanzwe rw'amakarata umukino wa pinoko mu nzu yo munsi mana yanjye aho niho umushinge wayuri ntibitangaje none babigenza gute hanyuma bakavuza urwamo ku ishengero gatolika ku bijyanye n'ibyo bibanza bya roteri no gukina kamari namwe bw'abaporoti mwarononekaye nkabo none ibyo mwobivuga ku iki inkono ntishobora kubwira umubehe ngo uracafuye atankeka si ibyo mukora ibyo hanyuma mukavuga muti emwe ndi umuperesipiteriyano ndi umumetodiste ntacu uba uri gushitsa uvutse ubwa kabiri nibyo kandi iyo ubikoze urazi hari ikintu muri wowe kikubwira ko ibyo bintu ari bibi uzoca ubivamwo atankeka wemye murazi ko ari ukuri atankeka ego mushinga ntahe ibyo bintu birahuye neza kuki nyina wa bamaraya umwe muri iyi minsi uwo nyina wa kera agiye kuvuga ati mwari muzi nakareye mukundwa twemye turi cyo kimwe none urazi icyo ari cyo rero ryashyirahamwe mpuzamashengero rizobashyirahamwe mwese nk'uko ririko rirabikora ubu none murazi bizoshikira umugwi mutoye nk'uyu muzobyishura abahungu uko n'ukuri kuzuye ariko ntimuhagarike umutima umwagazi w'intama zomunesha kuko ari uganza abaganza n'umwami w'abami kandi imana izorongora ishengero ryayo aho kurongora idini azosuka ayo mavuta y'inzahabu ya mwemu yera kuri iryo shengero mwene data umuriro uzotiba ukuvuye mu ijuru kandi ibimenyetso n'ibitangaza bizoba nk'uko mutigeze mubibona ego mushinga ntahe nimutinye busho buto kuko ari ubugombe bwa so kubaha ubwami ego mushinga ntahe uwihangana agashitsa ku iherezo ngibyo bandanya urugendo bandanya utumbereye karuvariyo iyi bibiliya n'ukuri ntugire ubwoba mwiheze ubu hariho ingeso zimwe zimwe bafise zimwe mu nyifato bafise twoshobora kubandanya icakurikiye murazi byanyengetereye mu mashengero y'abaporoti hanyuma abagore bagatolika batangura emwe ntacyo bitwaye kwambara utubutura tugufi tugufi mu gihe bakija mu ishengero bagashyira agatambara ku mutwe umugenzo kanaka ntuzoge inyama namba ku wa gatanu mweranda kandi ni hehe mwigeze mubona bambara agatambara ku mutwe kugira ngo winjire mu ishengero ndashaka ko munyereka ibyanditswe n'ubuvugishwa bw'ikinyoma biri hehe mu ishengero aho wategerezwa kwambara inkofero mu ishengero iyo wambaye inkofero ku mutwe uba ukengereye kristo nibyo abagabo nibo ndiko ndavuga bagore murafise umwitwikiro ariko ndahaye gahinyuza umuntu wese anyereke aho ari ngofero canke agatambara n'umushatsi wawe none warawumoye wose none ivyo bimeze gute oh bavuga ngo ivyo byarataye igihe nimbaruko na bibiliya nuko ijambo ry'Imana n'ukuri ntage kirekire giheze nariko ndavuga hano vya wa mugore yogeje ibirenge vya Yesu agafata umushatsi wiwe murazi akawubihanaguza navuze nti uburyo bwonye n'umugore ashoboye kugora ivyo no guhagarara ku mutwe wiwe kugira ngo aronke umushatsi ukwiriye ukoze ibirenge vyiwe wo kubihanaguza nivyo oh niko biri biramara maje kubona ingene hano mugihe cy'ubukonje bwinshi bagenda genda bambaye agace gatoyi kagakoti nk'uko berekana umubiri wabo uri gusa ero muvuga muti ni kuko ukarira abagore mukeneye gukarirwa namwe bagabo mureka abagore banyu bagakora ivyo mwene data si sinzi ico nobiyumvira ko rero niko biri namwe abapasitori sinibaza yuko muri hano ariko mubonye umuntu mumubwiraze kundaba murabona nimba tubaha Kristo kuburyo areka ikoraniro ryiwe rikabandanya ibyo ata bashobora kubikora hatabona ariko atabibabwiye ntazoba ari umukozi wa Yesu Kristo abereye n'ukuri kutagabanije ntabereye kuba umukozi wa Kristo umukozi wa Kristo akwiye kuba utagira ubwoba hageze kubijanye na Bibiliya nangeka ariko baraho barasohoka bakabikora uko biri kose kandi rero ikintu cya mbere mwomenya abaporoti nabo baciye bakora ibyo nyene we mu metodiste mwiza nawe mu batista nawe mu peresipiteriyano cyangwa umunazariyano ngenzi z'ubweranda namwe mwese muri cyo kimwe mwaciye mubikorokeramwo ubwo nyene ni giharo n'igiharage ngivyo nyina w'abamaraya idini ryanyu igihe cyose byahereye ku cicaro gikuru none byahinduye iki murabona hari hitandukaniro rinini cyane ntibyigeze bitangurira kuri ca cicaro gikuru bishobora kuba byatanguriye ku cicaro gikuru cyanyu hano ku isi ariko si kuri kimwe cyo mu ijuru bivana n'aho uva ivyo n'ukuri ubu sinibaza ko dufise umwanya wo gushika kuri ibi bindi kumure byo babyiza ndabiretse ku bw'ejo mu gitondo ni byiza reka dufate gusa kagatoyi kagufiya turafise hano mubatizo wo mu mazi turafise kandi gutoranirizwa ishikiro kandi oh n'ibindi byinshi rero reka dufate iki gusa akagatoyi kagufiya kerekeye abagore bavuga butumwa tubone icyo rero ubu mupfasoni w'umuvuga butumwa sinshaka kukubabaza ariko nshaka kukubwira ikintu kimwe nta gace na kame k'ivyanditswe nta na kame muri bibiliya woronka ego ndaza aho mushaka gushika kandi namaze kuronka ibyanyu byose ego mengo kandi abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa none nimba umupastori wawe atazi icyo kuvugishwa bisigura nta na kimwazi nta kinini afisa akora inyuma y'igicaniro mu kugerageza kukubwira ngo uwo muvuga butumwa murabona kubera ko atagukekeranya namba byaraciriwe kwiteka kuva mu itanguriro gucika mu byasho Yohana ubureka ndabereka iki murabona rero ndashaka ko muzingurura muri Timoteyo wa mbere 2:11 zingurura gusa hano turabibi turabisangana hano mu byakozwe n'intumwa kabiri ego kandi mwumvirize gusa hano icyo byanditswe bivuga kuri iki kintu hari umuntu umwe yaguma avuga ati eregamwe ne data Branham nta kindi uri atari gusa umutama yanka abagore kewe sina nka abagore namba ndi sinkunda gusa kubona abagore bagerageza gufata ikibanza kitari cabo muri buke Howard Shipyard hariya kimwe mu bibanza bakorera mu bwato giteye imbere cyane biri ku ruzi Ohio bashizeho umugore ngo ahatware rabi byabaye bahaye umugore uburenganzira bwo gutora rabi byabaye reka ndababwira ubu nyene si gusa gukura urusato ku bagore shaka ko abagabo mutahura ko namwe muri muri ivyo ariko reka ndakubwira ikintu kimwe mwene data iki gihugu ni igihugu cy'umugore ndabikwemeza nkoresheje ibyanditswe nkoresheje icyo cyose ushaka ngo ndabyemeze ibi ni n'igiki kiboneka ku mahera yacu umugore aboneka hehe mu byasho Yohana hano uramubona ni igitigiri 13 kandi ibyo yatanguye byose nyenyeri 13 imirongo 13 ibihugu 13 13 byose byari 13 mu gutangura aboneka mu kigabane cya 13 cy'ibyasho Yohana umugore 13 no mu mwaka w'1933 igihe umwami igihe twari ko turagira ibikorane hariya aho rya shengero rya Kristo riri ubu inzu ya kera y'abafirimasoni aho niho ryayerekwa ry'umwami ryanje ko ca gihe hano rivuga riti ubudagi buzohaguruka bashira hariya umurongo wa Maginot benshi muri mwebwe munavyibuka ningene bose bonyegeyemwo abanyamerika nabo bagatsindirwa cana wantu kuri uwo murongo kandi rongera rivuga ibyari kuba no kuvyerekeye Roosevelt n'ibyo bintu ingene yari kwitoza agatwara ikiringo cya kane mu buryo butunganye neza nk'uko nyene byashitse kandi ryarongera rikavuga ko imodoka zizoguma zigenda zimera nk'irigi gushika mu minsi ya nyuma aho zobaye zifise nyene ishusho y'irigi njamugani bizoshikaho izo modoka zitazogendeshwa n'ivora izoba ari ikindi kintu kizigendesha nizijya modoka bariko barasohora ubu ukoresha telekomande kubw'umutekano neza ntuzoshobora kwinjira mu gisagara hanyuma ahantu hagenewe kugira ku muvuduko w'ibirometero 30 ku isaha ushobora gusa kugenda ku muvuduko w'ibirometero 30 ku isaha ntushobora kugongera imodoka kuko ikoreshwa na telekomande murabona biriko bigenda gutyo ubunyene njavuga nti mwibuke muri ico gihe imbere y'uko igihe cy'iherezo gishika uwo mugore rero mwese ibyo mu bigumye byanditse azoba umugore ahambaye wubasha azohaguruka nko kimwe azoba ari umukuru w'igihugu canke utwaza igitugu cyangwa umugore wubasha buhambaye muri izi leta zunze ubumwe kandi iki gihugu kizokwibira munsi ya kosho k'abagore rero mwibuke ivyo ni nikuhora havuze murabona kandi arihenda byahaye inzira iki reka ndababwire nimuba bamwemu reka nimwiyugurure raba kuko ibiriko biba gutyo kugira ngo bihe ishengero ry'abagatolika ikibanza cyo kwinjira murabona musengabo bakinyi b'ireresi barurangiranwa n'ibindi byose bitandukanye muribuka ubutumwa navuze marji urabyibuka harezi imyaka kugu utegwa kwa leta zunze ubumwe kugira ngo batembagaze intwaro ya Amerika ningene navuze ku ivyo navuze ko yaserukiye ipari tumaze kubatabara tubakura muri bajya bagore umuvinyu no kwinezereza none byashitse neza muri Hollywood rero aha bari twebwe tuja kurondera imideri pari niwo baza hano kurondera imideri byakoziki bya nitworeka abana banyu ngo baje aho barabira amarerese ariko byaciye byinjira muri televiziyo abana nyakoreraho bica byanduza ibintu byose aca yonona byose none naha tugeze uno munsi abakobwa batoye n'abahungu bose bose bameze nk'abo bakinye bo kuri televiziyo nigiki nuguchinzira muhungu umugore umwe w'ingeso mbi arashobora kurungika abantu benshi mu muriro kuruta ubunywero bwose washobora gushira mu gisagara nivyo nimwiheza amanutse mu ibarabara yakoye impuzu ziwe zose umugabo wari we wese nimba ari umugabo akomeye afise amagara meza yaravye uwo mugore ategezwa kwiyumvamo ikintu kanaka rero vugisha ukuri gusa sinitayeho maze imyaka mfise mpemu yera nushobora kuraba umugore asa n'uwambaye ubusa jewe ntwara umusaraba mutoyi mu modoka yanje benje muri mwebwe mwarawubonye hari umuntu yambwiye ati mbegura umugatolika ni hehe abagatolika bigeze kuronka umwihariko ku musaraba umusaraba bisigura umukristo basi siriya mweranda mutoya n'ibindi nk'ivyo nivyo biranga ubugatolika nitwizera ibintu nk'ivyo twizera kristo bafise abo bantu bapfuye bambaza n'uburyo bwo hejuru bwo gusenga imizimu nta kindi biri atari ugusenga bapfuye nta kintu nk'ico oya narabajije uwo mupadiri mvuga nti ni kubera iki none nimba petero niwe yari papa wa mbere ugati nivyo njamvuga nti none ni kuki petero yavuze ngo nta wundi muhuza ari hagati y'imana n'abantu atari uwo muntu kristo yesu none mufise abagore 5000 bapfuye n'ibindi byose mugira abahuza none habaye iki nivyo nta n'inyisho bafise kuri ivyo nivyo rero zime mu nyigisho zabo inyigisho zabo zikinyoma umugwi w'abavugishwa b'ibinyoma w'abaporoti waraje aha hafi uca wigisha ivyo kandi namwe baporoti muriko murabimiragura nivyo neza na neza amadini n'uburyo bw'imibatizo n'amategeko atandukanye n'ibintu mukora atanahamye biri namba mu byanditswe ibyanditswe birabirwanya yamara mukabifata nkama nukuri umviriza rero ibi kuvyerekeye abagore bavuga butumwa byiza Timoteo wa mbere ndashaka Timoteo wa mbere 2:11 ubu nimwumvirize ibyivuga hano abagore banyu bige batekereje bagamburuka rwose ariko sinkundira umugore ko yigisha canke ko aganze umugabo ariko atekereze nta ruhara mfise go kubishiramwo inshingano yanje niyo kubabwira ko birimwo ngaha murabona abagore banyu bige batekereje kandi bagamburuka rwose nimba mwarigeze kujya mu ishengero ry'abaorthodoxe ngo mubarabe murabona ariko sinkundira umugore ko yigisha canke ko aganza kwa umupastori umudiyakoni canke ikindi nk'ico umugabo murabona aganze umugabo ariko atekereze kuko Adamu ariwe yabanje kuremwa hanyuma Eva mwari muzi umviriza rero mwabagore mwe mwebwe abagore b'abakristo beza b'abagororotse nico kintu ciza kuruta ibindi byose Imana yoshobora guha umugabo atari uko yo muhaye ikindi gitandukanye ego mushinga naye murabona umugore nta nubwo yari mwire magi inkomoko umugore si ikintu caremwe c'Imana nicavuye mu mugabo imana yaremye umugabo ari byo mu mugabo n'umugore hanyuma irabatandukanya umuntu amaze kuba ku isi no kwita amazina ibikoko akaba hano igihe kinini yafashe akagufa ikuye mu rubavu rwa adamu nk'ikivuye mu kindi ikibumba mw'umugore adamu niwe yabanje kuremwa hanyuma eva ubu rero nimwitegereze kandi adamu siwe yahenzwe ariko umugore niwe yahenzwe agwa mu bicumuro imana yafashe umugabo satani yafashe umugore byitegereze neza na neza uko biboneka intandaro y'ibiba iki gihe dabi shengero ry'imana nyaryo rizovuga riti yesu antikristo avuga ati maria itegereze izo mwemu murabona ngizo mwaramutse maria nyina w'imana urahezagiwe mu bandi bagore bose dusabire twebwe bononye ubu n'umunsi tuzopfa amen maria senga ewe mana yanje daba ngibyo rero umugore igikoresho cy'umurwanizi kristo ikintu cyo gusengwa kandi we wenyine nuko adamu niwe yabanje kuremwa hanyuma eva adamu ntiyahenzwe none ni gute mwashobora kugira umupastori umudiyakoni w'umugore adamu ntiyahenzwe ahubwo umugore niwe yahenzwe mu by'ukuri yari ntiyiyumvira ko ari mu makosa ariko yari muri yo umugore niwe yahenzwe agwa mu bicumuro kubera we igihe cyose habaye umurongo w'abagiye guhamba mu nzira umugore niwe yabiteye igihe cyose uruyo yaruvugije induru umugore niwe yabiteye igihe cyose umuntu apfuye umugore niwe yabiteye imvi zose umugore niwe yaziteye ibintu byose n'urupfu umugore niwe yabiteye ibintu byose bitari byo umugore niwe yabiteye hanyuma bakamushyira ku mutwe w'ishengero nk'umwungere umwepiskopi rimwe na rimwe harateye isoni ubu rero reka ndabahindukirize ku kindi mu munota umwe gusa murabona reka tuzingurure mu bikorinto ba mbere 14:32 hariya turabe ibyo pawulo avuga ngaha maze tuce tujya ku bindi mu kanya gatoya gusa rero ntidushaka kubatebya cyane ku buryo mwohava mu ruha cyane mu gitondo ntimushobore kugaruka ni byiza shaka gusoma ni bangahe bizera ko pawulo yari umwigisha yahumekewe rero mwibuke ibi pawulo yarabyandikiye timoteyo nawe nyene murabona uvate rero abikorinto ba mbere 14:32 reka dutangurire hano nyene dutangurire gusoma hano 14:34 ndibaza abagore bacereze mu ishengero numvise ibyo yavuze abagore bacereze mu ishengero kuko batemererwa kuvuga ariko baganzwe mwaba mufise indangamajambo kuri ibyo nimba muyifise nimusubire inyuma murabe ko itabarungika mu itangiriro 3:16 igihe imana yabarira eva kuko yumvirije inzoka aho kumviriza umugabo wiwe ko umugabo azomuganza iminsi yose yo kubaho kwiwe ni gute umugore yoza akaganza umugabo akaba umwungere cyangwa umudiyakoni mu gihe bibiri yivuga ngo aganzwe nka kujya nyene byari mu ntango igihe yari imana ntishobora guhinduka ntishobora gutuma ijambo rivuga ikintu kimwe hano n'ikindi hano ntiribikora nica kintu kimenye n'igihe cyose rero mu ntango aho niho imbere y'uko ibi bihera hamwe noronka amahirwe ndashaka kubigorora neza kuri mwebwe mu butumwa ukwabirana no kwahukana sindigera ndabikora muri iri shengero ariko muraba aya masezerano abiri umwe ati ashobora kurongorwa uwundi ati ntibashobora kubakana ubu nawe akavuga iki kirya canke ikindi rindira gatoyo tuzoraba ico bibiri ivuga nitwabishikira murabona ni byiza ubu rero nimwitegereze hano abagore bacereze mu mashengero kuko batemererwa kuvuga ariko baganzwe nk'uko ibyagezwe bivuga rero mu isezerano rya kera ntibari bemerewe kuvuga kuko pawulo yavuze ngaho ko batari babyemerewe sivyo abagore bacereze ni ukugamburuka rero nimwaraba indangamajambo yanyu ngaho bica bigusubiza mu itangiriro 3:16 murabona ni byiza munsi co kimwe no munsi y'ibyagezwe kandi nihagira ico bagomba kwiga babarize abagabo babo imuhira kuko biteye isoni k'umugore avuga mu ishengero mbega rero nimurabe ako kabaza kari muri bibiliya zanyu zose muri iyo mbega nigiki catumye pawulo avuga ivyo no kubigira gutyo rero nivyashika mukaronka ivyete abikorinto bandikiye pawulo murashobora kubironka mu bubiko bw'ibitabo bwiza ubwo aribwo bwose murabona ivyo abikorinto bandikiye pawulo baramwandikiye baramubwira ko bijanye n'abo bagore bakijijwe bari bafise imana kazi imwe hariya yitwa Diana kandi yari n'iya Efeso naho n'abikorinto basenga iyo nyene kuko kwari ugusenga kwa gipagani hanyuma babona ibuye mu gahinga umunsi umwe ryari rimeze nk'ishusho y'umugore baca bavuga bati imana n'umugore kandi yadukororeye ishusho yayo n'urusengero rw'iyo mana rwaruta kure n'iyo urusengero rwa Salomo niko abahinga mu byakahise bavuga. Oh, hose yaramabuye yitwa marimari yometse ku inzahabu. Ariko urusengero rwa Salomo rwari rwubakishijwe amasederi yometse ku inzahabu. Murabona kandi rwararuruta kure niyo. Rero nambi Imana yari umugore atangiye kandi gushobora kugira abaherezi b'abagore. Nkako nimba Imana ari umugore, aho rero umuvuga butumwa w'umugore ari mukuri. Ariko Imana n'umugabo, ibivuga ko ari umugabo kandi n'umugabo. Murabona kandi nimba Imana yari umugabo, rero akwiriye kuba umugabo. Nimurabe rero ngaha, mbega rero bamwe muri abo baherezi b'abagore igihe bava mu by'igipagani bakajya mu bya Gikristo biyumvira ko boshobora kuguma bafise ibango ryabo ryivuga butumwa bakaza gusa hariya. Nimba baravuga ubutumwa hariya ku bya Diana bakaza gusa hano bakavuga ubutumwa ku bya Kristo. Yavuze ati, mbega ijambo ry'Imana ryandurutse, nimwumvirize gusibi. Mwene data, ni gute abakozi b'Imana bashobora gukora ibyo? Umurongo wa 36. Mbega kuri mwebwe ni ijambo ry'Imana ryandurutse canke ryashitse kuri mwebwe mwenyene? Nihagira umuntu yiyumvira ko ari uwuvugishwa n'Imana canke ko ari uw'imwemu, ntibinakenewe mbere ko arinda kuba umuvugishwa. Umuntu yiyumvira iby'imwemu gusa, amenye ibyo mbandikiye yuko ari cagezwe c'umwami wacu. Ivyo muravyizeye? Ariko nambawe namba hari umuntu atabimenye ntakabimenye. Rero ibyo sinobigaragaza kurutaho. Murabona yavuze ati, umuntu niyaba ari umuntu w'imwemu canke uvugishwa n'Imana azomenye ibyo ndabandikiye yuko ari cagezwe c'umwami wacu. Ariko avuga ati, nimba we azoba ari uwutabimenye ntakabimenye. Murabona nico kintu conyene ushobora gukora. Nimba bashaka kubandanya muri ibyo no kubareka gusa bakigira kuko yabonye bitanguriraho. Umugore umwe yarambariye yagize ati, oh, Paulo yari umutama yank'abagore gusa. Ntiyari umuntu yank'abagore. Murazi Paulo niwe yari intumwa kandi ku ishengero ry'abanyamahanga. Murabe ngaha, mwari muzi yuko Paulo ni bangahe bizera ko ivyo ari vyo Paulo yigishije? Mbega ivyo nivyo yavuze ngaha? Kandi Paulo yavuze, muravuga muti, emwe rindira umutumwe ubumene data Branham, umunotumwe gusa. Rero umwepiskopi wacu avuga yuko ari vyiza. Umugenduzi mukuru amakoraniro avuga ko ataco bitwaye. Umwepiskopi wa Nyabumwe avuga ko ataco bitwaye. Ivyo bavuga ntaco bimbariye, ni kinyoma. Kandi nababwiye ko twokwinjiye muri ivyo bintu cane. Nabavugishwa bikinyoma bavuga gutyo kuko bibiri ivuga ngo, nihagira umuntu yiyumvira ko ari uw'imwemu canke uvugishwa n'Imana amenye ivyo ndabandikiye yuko ari cagezwe c'umwami wacu. Kandi nimba imwemu yiwe idashingira nta iryo jambo, n'umuvugishwa w'ikinyoma kuva mu ntango. Nopfuma mbu wank'abagore hako mbu umukunzi w'abagore. Kugendera mu bintu nk'ivyo, kwihanganira ibintu nk'ivyo mu ishengero ry'Imana biteye kubiri n'amategeko y'Imana. Kandi Paulo yavuze, nimufate abigaratiya 1:8. Paulo yavuze ati, naho yo umumarayika avuye mu ijuru ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo nababariye arakavumwa. None ivyo uzobikoze iki? Rero muravuga muti, bimeze gute hamwe havuga ngo abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa muri Yoweri na hamwe Petero yabisubiyemwo ku munsi wa Pentekote? Ivyo nivyo neza na neza. Mwari muzi ko mu isezerano rya kera uburyo bumwe gusa, uburyo bumwe bwonyene bw'uko umuntu uwo ari we wese ashobora kwinjira mu isezerano byaca kuri Aburahamu ni wa yari yarahawe isezerano. Kandi ikimenyetso c'isezerano cari mu gukebwa. Ni bangahe babizi? Yari Imana ivyemeza. Nka mwene data umwe w'umubatista yavuze ati, mwene data Branham, erega twebwe ababatista twarahawe mpemu yera. Amvuga nti, none mwamuronse ryari? Ehe twizera. Njavuga nti, Paulo yavuze ati, mbega mwarahawe mpemu yera kuva mwizeye. Murabona? Mvuga nti, rero mwebwe ababatista muze mu muronke ko maze tuzoheza tuvugane namwe ku bijanye n'umutekano w'ibihe bidashira. Navuze nti, ariko none mumukura hehe gutyo? Murabona? Yavuze ati, mbega mwaramuhawe kuva mwizeye. Bari abizera kandi bafise kuvuza induru n'umunezero n'ibindi byose, ntibari bwaronke mwemu yera. Paulo yavuze ko atawe bari bafise. Murabona? Mwarahawe mwemu yera kuva mwizeye. Bati ntitwari bwanavyumve ko mwemu yera yatanzwe. Ati, none mwabatijwe umubatizo ki? Bavuga bati, twarabatijwe ariko kutariko. Murabona? Rero yategerezwa kubatizwa ubugira kandi ni vyiza. None rero murabiki kwabo bagore babavuga butumwa igihe baza biyumvira ko bari gukoresha kuganza kwabo, ariko ntivyemewe namba n'Imana gukora uko. Kandi reka mugihe nyene tukiri kuri iki cigwa hano aba bagore murabona? Kandi rero yavuze ati, nihaba muri mwebwe umuntu w'imwemu cyangwa uvugishwa n'Imana amenye ibyo ndabandikiye yuko ari cyagezwe cy'umwami wacu ariko namba tabimenye ntakabimenye kandi nico gituma irihema ntirihagarara ngo rishireho abagore babavuga butumwa abagore babadiakoni cyangwa ikintu cyose umugore yokora nk'ibango girishengero ni kubera ko ikicanitswe kiri hano kandi kiragaragara rero bivuga iti abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa none ijambo kuvugishwa risobanura iki mu birabe ni kuvuga ikintu mu guhumekerwa cyangwa kuvuga ikintu imbere y'igihe ni ijambo ririmo menshi nka kujya nyene kweza bisobanura gusukurwa no gushirwa ku ruhande kubw'igikogwa murabona cyangwa ni ijambo ririmo menshi risobanura ibintu birenze kimwe nkuko dufise menshi cyane mu cyongereza hano nka kujya twovuga ijambo bold none bold iryo barisobanura iki uvuga ngo ego cyane ashaka kuvuga ko yarishe bold inzu yiwe oya haba namba yashaka kuvuga ko yatoboye bold umwobo oya haba namba yashaka kuvuga ko yamurambiye bold cyanke murabona ijambo rimwe gusa utegezwa kumenya icyo uri kuravuga murabona kandi niko biri niri jambo ririmo menshi aho abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa n'Imana rero ubujyo bwonye n'Imana umubatista yavuze ati erega twararonse mpemu yera njamvuga rero igihe twabyizera njamvuga rero murabona oyavuze ati Imana yahaye Aburahamu avuga ati Aburahamu yizeye Imana uko niko yabivuze yavuze ati Aburahamu yizeye Imana ibimuharura ko nkukugororoka nibangahe bazi kwivya rukuri rero mwitegereze ukuntu satani ashobora kubitamika mwene data byoroshe murabona biroroshe cyane rero ico ni canditswe mwene data ndakubwiye aha hejuru kuri iki ukuye kuba wasizwa amavuta imbere yuko winjira ukuye kubanza kwinjira ahantu mu mwiherero ugasenga abantu bavuga bati none ni kuki udasohoka ngo uje kuraba abantu mwene data nimba ushaka kuvugana n'abantu cyanke kubigisha byo bavyiza wigumaniye n'Imana umwanya muto imbere yuko uja kuri kino gicaniro atankeka murabona kuko satana ari umunyamayeri umunyamayeri cyane yavuze rero mwiweze yavuze ati Aburahamu yize Imana bimuharurwa ko nkugororoka nivyo avuga ati none ni giki kindi Aburahamu yashobora gukora atari kwizera njamvuga nti nico cyonyene yashobora gukora ajavuga ati niki he kiruta ivyo wokora cyangwa undi wese yokora atari kwizera njamvuga nti nivyo byonyene dushobora gukora ariko raba mene data aho Imana yahuje canke yemeye ukwizera kwa Aburahamu yamuhaye ikidodo ikimenyetso cy'ugukebwa nk'ikidodo cy'isezerano murabona yarakimuhaye yavuze iti ubu rero Aburahamu ndemera ukwizera kwawe ubwibyo ubu ngomba ndaguha ikimenyetso cy'uko nakwakiriye icirakeba Aburahamu kandi icyo cyari ikidodo cy'isezerano none rero muri iki gihe rero umugore ntiyashobora kuba muri iryo sezerano kiretse umugore yubatse gusa nimurabe ntibashobora gukeba umugore kubw'ibyo bategezwa gushirwamo rero we n'umugabo wiwe n'umwe ntibaba bakiri babiri n'umwe nibangahe babizi ibyanditswe niko bivuga rero kuba yubatse aho rero aca umwe bandanya umanuka hano urabe hano muri Timoteyo yavuze nk'ivyo nyene ati yamara zokizwa kugwa kuvyara niyashishikara kwizera no kwezwa bifatanye no kwitonda rero ariko aho ugukebwa ko misezerano rya kera kwari uko mu mubiri ariko muri no sezerano rishasha Yoweli yavuze ati nzosuka mwemu wanje kubari n'umubiri wose abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje rero ijambo kuvugishwa ntirisobanura kwigisha ubuvugishwa bisobanuramwo kimwe kuvuga ibyabaye mu guhumekerwa canke kuvuga imbere y'igihe ikintu cimirije gushika kandi turazi ko hari abavugishwa akazi mu isezerano rya kera nta na rimwe bashobora kuvuga mu nyubakwa kuvuga mu ishengero mu ikoraniro nk'umwigisha ariko wa mugore Ana n'abagore benshi mu rusengero bari abavugishwa akazi kandi bari Miriam yari umuvugishwa akazi canke ikintu nk'ico yari afise mpemu kuri we ivyo n'ukuri ariko yari afise akarimbi abagore barashobora kuba bavugishwa akazi muri iki gihe neza cyane ariko atarabigisha n'ibindi nyuma y'iki gicaniro hano mubikoze muba mutumye bibiliya yivuguruza bibiliya ntishobora kuvuga ikintu kimwe hano n'ikindi hano itegezwa kuvuga ikintu kimwe igihe cyose canke naho ntiyoba ari ijambo ry'Imana murabona rero abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa bisigura ko bazovuga ibitaraba canke bashinga intahe. Rero murabe ibyo muce murondera akazinduzi ya Bibiliya, murabe nimba ibyo atari byo abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa. Rero Bibiliya iravuga kandi byerekeye umugore yigira nk'uko ari we, rero canke akavuga ko ari we. Ibyo byokora kandi ku ishengero gatolika, kandi byokora no kuri iki cigwa tugiye kuvuga kubu. Reka tuzingurure mu gitabo cha Kivyasho Yohana, duce dufata hafi igice cha kabiri n'umurongo wa 20, mugihe nyene turi hafi yaho, kugira ngo mubone hano murabe gusa ingene ico kintu gishobora kuba ari cha Satani. Havuga ku bizoshika muri iyi minsi y'iherezo, ingene ivyo uko uwo mugore yobaye ari. Mwibuke ishengero gatolika n'umugore, duhejeje kubisoma sivyo, umviriza ibi ingene bivuga. Ivyasho Yohana kabiri 20, yamara abyirira ishengero gituatira, murabona yamara iryo ni rya shengero ry'imyaka yo hagati hariya ryaca mu byumwiza. Yamara rero mfise ico ndakuga yako yuko kundera urya mugore Yezebeli yiye tuvugishwa n'Imana akigisha akaganza abagurano banje kugira ngo bashakane bajye ivyatekerejwe ibigirwa mana, murabona. Rero ni mwaba mwigeze kubibona, ni murabe ibi bihe by'ishengero duca duheza, hanyuma mu gitondo tuzoca dufata ivyo bindi. Itegereze mu twisunze vya biterekwa kwa matara vyiza habo vyajya hema ry'Abayuda, imbere hari mitsima yagenewe gushikanwa n'ibindi, hari ibiterekwa kwa matara vyiza habindwe. Ivyo mwese murabizi, murabona hari ibihe by'ishengero indwi. Ivyo bivuga ku bihe by'ishengero indwi, umuco. Rero muravye mu byasho Yohana rimwe turabona Yesu ahagaze hagati mu bihendwe by'ishengero mu biterekwa kwa matarindwe byiza habo. Igihe yahindukira akabona umwe ameze nk'umwana w'umuntu ahagaze yambaye uko yari umugeni yari ahagaze mu biterekwa kwa matara aserukiwe. Rero mu isezerano rya kera bafata iri tara rimwe bakaridomeka, bagafata irindi tara bakaridomekesha iryo, naryo bakaridomekesha irindi, naryo bakaridomekesha irindi, gutyo gutyo gushika bakije ivyo biterekwa kwa matarindwe byose. Murate neza mu ntango igihe Imana yatangura gukorana n'Abayuda bagaca mu gihe cy'inzahabu, hanyuma rero igihe cy'umwiza kuruta ibindi byose cy'imigendanire y'Abayuda Imana yagiranye n'Abayuda cyari ku ngoma y'Ahabu. Kandi muravye neza mu gusoma ivyo bihe by'ishengero ngaho icisubira kuri ivyo, kandi yavuze iti harabayeho ibintu bimwe icivuga. Rero aho ni neza na neza muri ico gihe cy'umwiza imyaka 1500 hariya canke mu gihe cy'Ahabu ubwa mbere n'icy'Abayuda. Igihe cy'umwiza kuruta ibindi bagize ni gihe Ahabu yabira Yezebeli akazana ugusenga ibigirwamana muri Isirayeli, maze atuma abantu bose basenga ibya Ahabu iby'Imana ya Yezebeli. Muribuka bafashe bashyizeho inkingi z'ibigirwamana bakuraho ibicaniro by'Imana, maze Elisa arasemerera ko yari we wenyine, ariko Imana yari ifise amajana indwi batigeze bapfukamira Bayali. Ibyo murabyibuka, icyo nicyo kigereranyo cy'iryo shengero ryatoranijwe ririko rirasohoka. Murabonaho, murabona ingene bimeze. Rero muri iri shengero muravye iri shengero rya mbere, ishengero rya Efeso ryari ishengero rihambaye. Yavuze ati uracafise umuco, kandi muravye ishengero ryose umuco wayo watanguye kugenda ugabanuka gushikarishitse ituatira. Hanyuma haba imyaka 1500, hanyuma caserukira kuri ruriya runde ruhande, kandi ufise umuco mukeya gusa. Komeza ibyo ufise kugira ngo igiterekwa kwitara cawe ntigikurweho. Nuko birabandanya gushika mu gihe cy'ishengero rya Philadelphia, hanyuma byinjira mu gihe cy'ishengero rya Laodikea. Rero ngaha hari ubwiza. Bagenzi, ndikundira ivyo mene Data Smith, murabona. Itegereze ibi rero muri iki gihe cy'ishengero nk'uko twabiciyeko. Ubu rero nimwitegereze ibi gihe cy'ishengero cya mbere cyari Efeso, gihe cy'ishengero rya Efeso. Rero kimwe cyose muri ibyo bihe by'ishengero gushikaho bishikira kuri imyaka 1500 namba muja kubibona mu isomero. Rero nimwaja muhira uyu mugoroba, nimwa mufise umwanya canke kare mu gitondo imbere yuko muza ku rusengero mu gice ca mbere ca kabiri n'ica gatatu c'ivyashuye Yohana, muraja kubona kimwe cyose muri ibyo bihe by'ishengero. Yavuze ati ufise ubushobozi kandi ntiwihakanye izina ryanje kugeza hashika kuri iyi myaka 1500 y'ituwatira igihe cy'umwiza. Rero yaciye aserukira ku rundi ruhande acavuga ati uvugwa kuri muzima ariko uri wapfuye, kandi ibyo nta na kimwe muri ibyo bindi bihe by'ishengero caba ico canke igihe c'ishengero rya Philadelphia ntivyigeze bisubira gutora iryo zina, ntivyigeze bironka iryo zina kuko ryagiye muri iki gihe. Rero ingene twoshobora kubishira kuri izo nyigisho z'ikinyoma ubu ngaho nyene tukabereka ko ari nyina ishengero gatolika, nyina w'ibyo byose, ingene ari nyina Babuloni y'akabanga. Kandi ibyo ni Rabe, iki gihe cy'ishengero hano, igihe ryasohoka, ryari rifise umuco mutoyi, hanyuma rigenda rizimangana rizimangana, hanyuma ryinjira mu idini ngaha, imyaka 1500. Risubira guseruka atari nk'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ariko nk'ishengero gatolika. None Ruteri yavuye mu iki? Ishengero ry'abaruteriyano. Abatista bavuye mu iki? Ishengero ry'ababatista. Atari izina ryiwe, si izina ryiwe, irindi zina uvugwa. Kuko atari indi zina munsi y'ijuru washobora gukirizwamo, atari izina rya Yesu Kristo gusa. Uvugwa kuri muzima, ariko uwapfuye kubw'iryo dini. Ondo umuperesipeteriyano, kandi warapfuye. Ondo umubatista, kandi warapfuye. Uba muzima gusa iyo uje kubera muzima muri Kristo Yesu. Nivyo, imibatizo yanyu y'ibinyoma, umubatizo mu mazi wanyu w'ikinyoma, kumijagira gusukako aho kuyibiza, gukoresha data umwana na mwemu yera mu gishingo cy'izina ry'umwami Yesu Kristo. Ibyo bintu byose by'ikinyoma bigenda bibandanya, kandi bibiri yivuga naho bigenda genda byisuka uko bishoboka, kandi ngaha turihanganira neza kugendana navyo. Erega ishengero ryanje ibyizera uko, ariko bibiri ivuga ibi, murabona, nta bintu nk'ibyo, nta kintu nk'icyo kihari, kandi nta hantu na hamwe muri Bibiliya bigeze basohora ururimi rwabo ngo bafate ukaristiya nyeranda, umupatire nawe akanywa umuvinyu hanyuma akabyita mpemu yera. Nta na rimwe muri Bibiliya bigeze bahana amaboko no gutanga ukuboko ko gufatanya bakabyita mpemu yera. Nta n'umwe yigeze ahaguruka ngo avuge ati ubundi wizera agaca aronka mpemu yera. Iyo biba ari uko, nguko uko ibyakozwe n'intumwa kabiri byobwirijwe gusomwa. Umunsi wa Pentekote ushitse, haza patiri w'umuroma yari afise idebure rihindukirije inyuma, araza ati mwese musohora ururimi rwanyu ubu mufate ukaristiya nyeranda isangira rya mbere. Mbega ubwo ntibwobaye ari bwo buryo kanaka bwo gusoma ivyakozwe n'intumwa kabiri? Rero mwebwe abaporoti mumeze nabi nk'uko nyene kugaruka mukavuga muti ubu tuzoza kuri mwebwe abametodiste tubashiremwo mu kubaha ukuboko canke mu kubaha ukuboko ko gufatanya duce tubagerageza amazi atandatu. Ni hehe musoma ivyo mu vyakozwe n'intumwa kabiri? Murabona, mubikura hehe? Murabona, havuga ngo igihe bose bari bakoraniye hano hamwe bahuje umutima n'inama, nta mwepiskopi yigeze aza ngo akore ibi, kandi nta padiri yigeze aza ngo akore ibi, ariko hazi igihinda kivuye mu ijuru mu guhinda k'umuyaga w'inkomezi wuzura hose mu nzu bicayemwo. Nguko uko bamuronse, ego mugenzi, mu guhuta k'umuyaga w'inkomezi uvuye mu bwiza, atari hariya mu ibarabara canke mu idini rinaka. Uvugwa kubayeho ariko uruwapfuye. Murabona, zanemera zanyu n'amadini yanyu byahejeje Imana kure gutyo. Ushikaho twizera ibi, kandi twizera ko iminsi ibitangaza yarenganye. Umuvugishwa w'ikinyoma ni wavuga ivyo. Umuvugishwa w'ikinyoma ni wakubwira yuko ushobora guhana ukuboko hanyuma ukaronka mpemu yera. Umuvugishwa w'ikinyoma ni wakubwira ngo uronka mpemu yera iyo wizeye. Umuvugishwa w'ikinyoma ni wakubwira ngo mukwiye gusukwako no kumijagigurako amazi aho kubatizwa. Umuvugishwa w'ikinyoma ni wakubwira kubatizwa mu izina rya Data, Umwana na mpemu yera, ahatacanditswe na kimwe kibivuga muri Bibiliya. Nivyo, nacanditswe muri Bibiliya kikubwira ngo ubatizwe. Aho umuntu n'umwe yigeze kubatizwa atari mu izina rya Yesu Kristo gusa, uretse abigishwa ba Yohana, kandi vyabaye ngombwa ko baza bagasubira kubatizwa mu izina ry'umwami Yesu Kristo kugira baronke mwemu yera. Nivyo, rero iyo si inyigisho ya ba Yesu wenyene, ndazi inyigisho za ba Yesu wenyene, siyo. Iyi ni inyigisho ya Bibiliya ubwayo. Nivyo, ariko ngivyo, none wewe ubikoresha iki? Nguwo mama wanyu, nguwo nyina w'izo nyigisho. Rero nimurabe muri Bibiliya muheze mumbwire aho hari umuntu n'umwe yigeze kumijagirwa. Abametodiste, abapresipiteriyano, abagatolika, mumbwire aho umuntu n'umwe yigeze kumijagirwa muri Bibiliya. Mbwira aho hari n'umwe yigeze asukwa kw'amazi muri Bibiliya kubwo guharirwa ivyaha. Muherekane, mwoshobora kuharonka. Nimwaharonka muce muzi wanje, nanje nzogenda muri iri barabara mfise icapa ku mugongo kivuga kiti umuvugishwa w'ikinyoma. Narihenze canke mutora hano na hamwe muri Bibiliya yose aho hari umuntu n'umwe yigeze kubatizwa mu izina rya Data, Umwana na mpemu yera. Uburyo 80% muri mwebwe mwabatijwe mu ndonderera icanditswe kimwe aho hari umuntu n'umwe yigeze kubatizwa muri ubwo buryo, nanje nzocanjira icapa ku mugongo wanje umuvugishwa w'ikinyoma, nje ngenda mu ibarabara ndacambaye nk'uku. Kandi nimunyereke aho hari umuntu n'umwe yigeze kubatizwa mu ishengero rishasha atabwirijwe kuza ngo asubire kubatizwa mu atari mu izina rya Yesu gusa, ariko mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nivyo, murabe namba atari ivyo. None ngaha nibiki yari nyina wa bamaraya nigiki camugize maraya nigiki camugize maraya ninyigisho ziwe nigiki cabagize bamaraya inyigisho ziwe kandi nico gituma tutihanganira madini yabo ninyigisho zabo tuguma turabatanduye hamwe n'iyi bibilia sinza aho mugeza mukubaho ubuzima buhuye nayo ariko murayigisha uko biri kose nivyo nahanyu sinshobora kubahatira kubaho ubuzima bwayo shobora kubabwira gusukuri uko ariko nico gituma twebwe tutari dini sino kwifuza ko twihumanya ngo twinjire mu bintu nkivyo no mu gutegerezwa kwibohera mu bwoko bunaka bw'inyigisho no fumanjana n'inkehwa z'umwami zikengeretse no hitamo kuguma ndutanduye kandi ntagira gasembi imbere y'ijambo n'Imana ngahagararaho mvuga nti nta maraso y'umuntu ari ku mpuzu yanje nico gituma tuguma mu ihema rya Branham nico gituma tutari abanyamakoraniro nico gituma tutari abanyabumwe nico gituma tutari ba Yesu wenyene nico gituma tutari ba metodiste nico gituma tutari ba batista ihema ritoyi gusa ngaha ntidufise idini na rimwe turidegemvya muri Kristo ngici gituma tuguma uko turi kandi Imana yaraduhezagiye Imana iradufasha rero turashobora kubabwira igituma tugira isangira turababwira igituma tugira ukozanya ibirenge igituma tutareka ngo abanywanyi bafate isangira iyo tuzi yuko bari mucaha nico gituma muri izindwi zibiri cyanke zitatu ziheze nava ku munywanyi nja ku wundi aho mwari mwatanguye kugira ukutumvikana gutoya na hano naho ndiko ndagenda umwe ntiyashobora kuvugana n'uwundi umwe yararengana uwundi mu nzira agahindukiza umutwe murateye isoni mwebwe mwanywereye kuri ca gikombe c'Imana gihezagiwe ngaha imbere y'iki gicaniro hano mukiyita bene data n'abashiki bacu maze mu nyuma mukaja kuri telefone mugatangura kuvugana nabi ntimuba mubereye kwitwa abakristo iyo muruko nivyo muje kure yayo matelefone nimba mudashobora kuvuga ivyiza ku muntu ntimuvuge na gato mwibuke ko Imana izobibaharura ko igihe cyose iyo mwemi imeze uko iri muri wewe urazi kudatunganye ku Mana nambu tiyumva nimba umuntu ari mu makosa gendiwe musubize hamwe nimba mudashobora gusubiza hamwe fata umuntu umwe mujane ntibitangaje ko Imana idashobora gushira ku murongo ishengero ryayo kuko ntimuriko murabikora neza aho gufata telefone ukavuga ibyuyu ibyabaye no kwire mu duce duce n'ibindi hirya no hino nk'uko aho kugira ibyo kuko utokora ibyo bibiri yivuga nimba hari mwene data umwe yafatiwe mu ikosa genda hari urabe kutoshobora gusubiza hamwe nawe emwe rero yarankoshereje ibyo yoba yarakoze byose genda kuri uko biri kose ntibivugwa ko ari waza kuri wewe ja iyari nimba ari mu ikosa uvuga uti emwe niwe yari mu makosa yarakwiye kuza kuri jewe ibyo si byo bibiri yivuga ibivuga ko ari wewe ubwirizwa kuja kuri we nimba ari mu ikosa genda kuri we hanyuma rero niyatakumviriza ucujana n'uwundi muntu nk'icabona hanyuma niyanka kwereka icyo cabona uracuvuga uti ubu rero nzobishikiriza umwungere wawe hanyuma umubwira uti nzobibwira ishengero kandi mu minsi 30 uhereye ubu nimba mwebwe bene data mutazoba mwabitunganije umwene data hano arifuza kwitatura wewe ntubishaka kandi nutabitunganya mu minsi 30 none hazoca habiki ntuzobukira umwe muri twebwe bibiri ivuga ngo niyanka kumvira ishengero kuri wewe azoba nk'umunyamahanga n'umutoza kori murabona igihe cyose mwene data ari munsi y'uburinzi bw'ishengero amaraso ya Kristo aramukingira nico gituma tutabona ishengero rigenda nk'uko ryotegerejwe rero nibyo iyi ni inyigisho y'ababa y'ishengero ry'ababatista canke ihema rya Branham hano nimba muzobikora murabona kuki hatoshobora ufate hano tuvuge nk'akarorero abagabo babiri tuvuge Eliyo na jewe mbega uzobona jewe nkavuga nti ego cane ya yarangiriye nabi ivyo ntaco bihindura ntegerezwa kuja kuriwe ego cane n'umunywanyi w'irishengero ya yahindutse umukristo yarafashe isangira hamwe nanje hano kuri arutari kandi twabatijwe mu izina ry'umwami Yesu twitwaye neza nk'abavukanye umwe imbere y'uwundi hanyuma bukwi na bukwi haba ikintu kanaka so uwo muntu kubice 90% n'umurwanizi aza kuyitambika hagati y'abantu zabo bantu n'umurwanizi kandi igihe cyose uretse umurwanizi agakora ivyo ubu uri kuragirira nabi mwene so nivyo rero hari ikintu kitagenda neza hagati yariho na jewe reka tugende tugitunganye kandi niwabona hari ikintu kinaka n'inshingano yawe kuza kuri twebwe ukavuga uti mwebwe mwemi bahungu muze hano muhurire hamwe tugiye gutunganya iki kintu ubu rero niyashikaho uja gusanga rero naho tugeze novuga nti ego cane ikintu ca mbere nimba tudashobora kwemeranya rero mucamuza kwishengero nk'uko hanyuma igihe igihe cyose atacubikozeko ariko amaraso ya Yesu Kristo aradukingira twemi murabona ariko rero iyo kanseri ya keri zorandagata ivyari indi kanseri niyo kanseri ivyari indi kanseri maze ico kintu cyose kirware hose ishengero ryose hanyuma muca mushika hantu ayo muje mu ishengero azoba hakonje rwose kuburyo bizosaba umusanzi w'urusengero kuza kubanza kumenagura urubura imbere yuko ikoraniro rishobora kwinjira rero murazi yuko arivyo ubukonje umuntu aricara murazi ntavuge nyene ikintu na kimwe emwe twahora turi abantu bampiye mu cyane none byagenze gute mwagenda neza habaye ikibazo ki murabona icaha cyanyu kirabatandukanya kandi Imana izobibabaza bene data rero iki kintu nzokiroranya nta kibazo kiri kuri jewe nta kibazo kiri kuri Leo n'umugwanizi yinjiye hagati yacu nibyo muraranye ico kintu genda kuri we maze niya nka kumva canke nanje ni nka kumva uko byogenda kose uce rero ubibwira ishengero niya bataje kwitatura n'iryo shengero mu minsi 30 aho rero ntazoba kiri munsi y'uburinzi bwa Yesu turamubohora uko n'ukuri kutagabanije hanyuma muce muraba ibishika reka Imana itange indero rero mwakuye kwa maboko yanyu mwarakoze ibyo mushoboye byose reka rero Imana imufate gatoyi izo muherezo murwanizi ico giherera zoza natabigira ubuzima bwiye buzoba ubwigiye gito gusa muribuka muri bibilia aho hari mwene data atashaka kururanya ibintu n'Imana nibangahe bibuka ibyo bintu yabana na mukase kandi ntibashobora kumushira ku murongo Paulo aravuga ati mumuhereze satani kugira ngo aranduke murabona mubikorinto bakabiri yaragiye ku murongo ndafise mwene data umugenzi mwiza ndashaka hano kuvuga izina giwe mwene data w'umuvuga butumwa kandi umene data w'umuvuga butumwa ni mwene data Rasmussen benshi mwakoze b'Imana mwicaye hano mugoroba izina giwe riri mu binyamakuru vyanyu n'umwe atagira idini yegami yava muri Chicago kandi murabe yarafise umuhungu mukozi w'Imana aragenda arongora umukobwa w'umugatolika aca atangura gutyo kandi bari bagiye gukora iki ico nikindi na nivyo vyose yaragize ingorane se wiwe aragenda hari aramubwira ati ubu rero raba mwana mbega uragomba kwitatura avuga ati dawe yari isi ishengero ryabo umugwi w'aberanda bikumbagaza se wiwe avuga ati ubu rero raba mbega uriteguye gutunganya ico kintu n'iri shengero aca avuga ati rero papa uri papa wanje kandi sinshaka kugirana ingorane n'imwe nawe ni byiza yaragiye arondera umwe mu badiyakoni aramanuka aje muhiriwe avuga ati Wesley ndashaka kuvugana nawe ati mbega iki kintu uragomba kugitunganya n'ishengero nawe aca mu ishuri nyinshi ngufi y'amajambo abiri nk'uko aca avuga ati wibuke Wesley ni jewe mwungere wa rya shengero ndiso ariko ngiye gukora ibyo Imana ivuga ko nkora ndaguhaye iminsi 30 kugira ngo utunganye ibyo na rya shengero atari uko tuzoguca uve mu nyonga z'Imana uri umwana wanje bwite we n'umucunguzi wanje yavuze ati ndagukunda kandi urazi ko ndagukunda Wesley n'ubu nyene nopfa kubwawe ariko utegezwa kwitwara neza n'ijambo ry'Imana urabona yavuze ati ndumupasitori kandi umwungere w'ubwo busho ubu umwana wanje canke uwundi wari we wese ubwizwa kuja ku murongo n'ijambo ry'Imana nutabikoraho rero sinzoba mbereye kuba umwungere wiwe muhungu uwo n'umupasitori uwo n'umugabo mweho siko miyumvira uwo n'umugabo nibyo yabwiye umuhungu wiwe kandi byaramubabaje niko yavuze ariko ati nibiki ninde ushaka kubabaza uwo muntu canke ubabaza umukiza wawe rero aca avuga ati hanyuma tuca turagenda hanyuma avuga ati yaranze kubikora kandi twa naciye ndabibwira ishengero yavuze ati umuhungu wanje bwite Wesley yanze kunyumva muri iki kibazo yanze kumva umudiakoni kandi wowe uri cabona civyo mwene data naka kandi cabona vyiza isaha 8 ku munsi w'iyinguza mu ndwi zine uhereye ubu niyo batarabitunganya n'iri shengero tuzohereza Wesley umuhungu wanje mu rwanizi kugira ngo umubiri wiwe uranduke amaraso yiwe amaraso ya Yesu Kristo n'iri shengero ntibizosubira kumukingira nuko nyamugoroba urashika yarahagaze kuri arutara avuga ati asigaranye iminota ibiri igihe kirashika avuga ati ubu nk'uko umuhungu wanjye Wesley Rasmussen byarabwiwe iri shengero na wewe mana mushobora byose twarakoze ibyo dushoboye byose twisunze amajambo yawe n'amabwirizwa ya y'umwana wawe umukiza wacu yadusigiye twebwe ubu mpereje umuhungu wanjye turi kumwe n'iri shengero duhereje uku satani kugira ngo umubiri wiwe uranduke ubugingo bwiwe buzorokoke nivyo byonyene byavuzwe ntacakurikiye mu ndwi imwe canke zibiri kumbura ukwezi kumwe canke abiri ijoro rimwe Wesley yaragwaye amaze kurwara yaguma aremba yarahamagaye umuganga, umuganga araza aramupima, yarafise umuriro w'ibipimo 40.5, ntiyashobora gutora icabituma. Yagumye gusaremba, umuganga yavuze ati, "Mungu, sinzi byagushikiye." Ntiyarazi ico yokora, yavuze ati, "Turahamagara wabinonosoye." Barahamagaye wabinonosoye, wabinonosoye acaraza. Baramujanye ku bitaro baramupima ibindi byose araheza avuga ati ntacho nshobora kubabwira umuhungu asa gusa nuwapfuye umugore wiwe ahagaze hariya ariko ararira ibintu byose nkivyo nabana bahagaze bakikuje igitanda n'ahantu hose nkuko yaciye avuga ati ariko aracikana nta kindi agira ati gutera ku mutima no guhema vyiwe biriko bitera bigabanuka aca avuga ati hamagara papa ho ego nuko bitegerezwa kugenda nivyo hamagara papa nuko se yurukira hariya ku bitaro anyaruka rwose kumuraba aravuga ati papa sindabishobora ubu ariko imana irumva amajambo yanje nzororanya byose nzobiroranya ego nzobikora ego mushinga ntahemene data ubonye n'uguhema kuye kwaciye gutangura gusubira mu buryo nuko ku munsi w'inga wakurikiye yarahagaze imbere y'ishengero yavuze ati naracumuye ku mana imbere y'iri shengero naranse kumva amajambo y'umwungere na naranse kumva umudiyakoni hano araheza avuga ati ndasabira ishengero ngo rimbabarire ikibi nakoze gutyo ati imana yarazigamye ubuzima bwanje nababwiye ko yagiye ku murongo uko bitegerezwa ego ivyo nivyo mubwirizwa gukora murabona murabona mwebwe yaba mwabikora gusa mu buryo bw'imana murabona ubu murabona uburyo dukora tugira inama y'ugwego nshingwantwaro tukavuga tuti rero ubu twoba dukwiye kuguma simvuga irihema ariko mvuga twebwe abaporoti tugira inama y'urwego nshingwantwaro tugaca tugira tuti mbega Jones mu miyumvira ku iki mwiyumvira ko twomugira iki niyumvira ko yoba umunywanyi mwiza mu bamethodiste kurutu kwari wacu nguko ivyo sivyo nico gituma tutabwirizwa kukurikiza imigenzo yabo n'umwepiskopi kanaka dutezwa kumwita uwo ari we wese mbega mu mitigiki umukuru w'akarere muri iri shengero rya Pentekoti umukuru mbere w'akarere bakamuhamagara ngo arabe inyifato y'uwo mugabo bibiliya tubwira icyo twokora nico gituma tutaja muri ivyo bintu by'amadini yabo tuguma twidegembya kuri ico kintu amen nimwashavuriye sivyo nimubikore byiza nzoro nkakumbura ibibazo byinshi cyane cyo kumugoroba ariko yemwe nukuri murabona mwibuke mumenye mvuzi bubu mwebwe bantu muri hano mwavuye mu madini atandukanye idini ryawe kandi mwene data siniko ndavuga ko utari umukristo simvuze ko idini ryanyu hatarimo abakristo bigikundira ibihumbi ndiko ngerageza kuvuga igituma twebwe tutari idini kuko ivyo jewe sinzobishigikira oya mushinga ntahe atankeka ntavyo nokora bagerageza kukubwira ivyo ukwiye gukora nimba imana yampamagariye kubarira abantu ubutumwa bwiza rero ndabuvuga uko imana ibimbwiye ivyo niko bimeze uburyo byanditswe hano muri bibiliya nimba bitajanye n'iyi rero nico imana izoncera urubanza kubera ivyo ariko hamwe no ubona ibingira rije canke umwansaje nkananirwa no kubaburira aho rero imana irabimbaza ariko ninababurira aho rero nahanyu murabona mwibuke mu minsi y'iherezo hazoza ibihe bigoye abantu bazoba bikunda gusa birarira bibona batukana murabona batukana ujya muguye ibijuju iminsi y'ibitangaza yararenganye nta kintu nk'ico kiriho n'umuvugishwa w'ikinyoma wa kera rero turazi ko abagore bacu bafise ubwenge nk'ubw'abagabo bacu bafise siniko ndabihakana na gato ariko bibiliya y'imana ivuga ngo mumugumize kure yahavugiga ubutumwa ivyo birampagije murabona nivyo nivyiza murabona baraheza bakavuga ngo erega ubu amadini yacu dufise abantu beza benshi nk'abo mufise ngaho kuyihema sivyo mvuze na gato ariko bibiliya iracira kwiteka amadini nivyo kandi rero siniko mvuga ko mudafise abanywanyi beza mu ishengero ryanyu ivyo nivyiza cane n'abantu beza bamwe mu bantu beza kuruta abandi murira nabo muri iyo yose bagatorika n'ahandi hose muri yose ndahuriranyo n'abanywanyi beza rero uburyo tugiye kubyerekana ubu bagenzi umwami abigombye muri izi nyigisho zibiri zikurikira kumbure nzobamenyesha ejo mu gitondo nimba dutegerezwa gukorana ejo ku muhingamo canke ko tutazokorana murabona kugira ngo tubiheze impamvu turiko turagerageza kubikora ndashaka kubishikana ahantu hamwe ubu rero niba ushaka kuzanana n'umuntu urahawe ikaze cyane ngo ubikore ariko wibuke ubu ntugende ugerageza gusa kurondera amakosa uze ngaha ndiko ndabwira gusa ikoraniro ryanje murabona ibi sindabyigisha hanze y'iri koraniro ryanje hano kuko ivyo ni igikorwa c'uwundi muntu ivyo we n'umwungere waburya busho Kandi, kandi gusa jewe ndi. Ugiye gushika mu itanguriro, urashobora kubitora hose, ukabona aho biri. Rero turasubira ku itanguriro kugira ngo turabe igituma umwana w'ikivyarwa atashobora kwinjira mu ikoraniro ry'Uhoraho gushika ku runganwe rugira 14. Ingene vyafata vyatwara imyaka 800 kugira ngo ico caha kiveho. Nyene tuza kubona ukuntu ico gicumuro c'abavyeyi cahanirwa abana n'abana babo, ingene vyahereye mu itanguriro n'ibindi. Namwe hanyuma murabona ingene umuntu asubiye inyuma, ingene Imana mbere yuko isishirwaho, imbere yuko atome n'imwiturika hariya kera, imbere yuko hanabaho ikibuye cy'umuco, Imana yari izi ikiremwa cyose n'ikintu cyose cyobaye ku isi. Hari n'umwe hano ntiwoshobora gusigura iki jambo no kurimenagura no kuvuga iki jambo ubuziraherezo risigura. Ni nk'iyo uregereye kamera yawe ku ubuziraherezo gusa, ni kuva ngaho gusa no kubandanya nta kindi. Murabona ubuziraherezo, kandi ntidushobora mu byiyumviro bifise iherezo kwigera dutahura icyo ubwenge butagira iherezo bwoshobora kwiyumvira. Murabona ibyo ntidushobora kubikora, wewe ntushobora kubikora. Murabona ariko ni waraba gusa ukaguma muri mwemu, urashobora kuvyumva hariya kure. Kandi mugaruke hano mu byanditswe, muzoca mubona. Rero murabona ari imbere yuko amatangiriro y'isi ashirwaho. Rero Bibiliya ivuga yuko Yesu Kristo yari umwagazi w'intama w'Imana. Mviza rero neza cyane, rero nimba bamwe muri mwebwe mutazuwa muharejo kugira ngo mwumve aho biherera. Bibiliya ivuga yuko Yesu Kristo yari umwagazi w'intama w'Imana wishwe kuva amatangiriro y'isi ashirwaho. Niko biri, yishwe ryari? Kuva ku itanguriro. Iyo niyo si nimba ikozwe mu mugwi w'amatome yamenetse yakuwe kuzuba hariya imbere yuko riba ico riri. Hanyuma imbere yuko habaho atome n'imwe imenekera ubwa mbere mu zuba, nimba ikicari kinyenyeri cavuye ku zuba, ivyo bikaba vyoba vyabaye imyaka miliyaridi jana z'imiliyaridi n'imiliyaridi n'imiliyaridi y'imyaka yaheze imbere yuko habaho mbere n'ikibuye na kimwe c'umuco. Kristo yari yarishwe. Iyo ubwenge buhambaye bw'Imana bufashe ingingo ku kintu kimwe, kiba ari ikintu giherahejwe. Igihe Imana yavuga ngo nihabeho, biba biheze. Namba byatwaye imyaka miliyaridi jana ngo bishike, biba byamaze guhera hajyanye n'ikibivuga. Kandi igihe umwagazi w'intama yicwa kuva amatangiriro y'isi ashirwaho, iyo Bibiliya nyene, uwo mwemu nyene, niwe yanditse avuga ko amazina yacu yashyizwe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama imbere yuko amatangiriro y'isi ashirwaho. Rero umuntu yanditse yandirimbo ngo hariho izina rishasha ryanditswe mu bwiza, byari bifise insobanuro nziza ariko ntiyarahuje n'ibyanditswe. Murabona iryo zina ryanditswe hariya mu bwiza igihisi imbere yuko isi inatangura. Igihe umwagazi w'intama yicwa, amazina yacu yashyizwe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Reka ndabaronse gusa icyanditswe kimwe gitoyi nko kwihangana umunota umwe gusa binje mu mutwe ubunyene, nibaza yuko nshobora guca ndahatora byihuta, sindabizi neza. None rero n'ubu ndabasabye mumbabarire kubagumiza hano umwanya muremure gutya, ariko nari nababwiye ko yari kuba saa sita z'ijoro, ntizirashika neza. Ariko jewe nshaka gusa gufata iki icyanditswe kimwe gusa kuri icyo. Tuzingururire hamwe ubu mu gitabo cy'Abaroma, nashaka ko musoma ibi hamwe nanjye. Rero reka turabe Baroma nama nshobora kubibona hano hafi nyene. Ubu rero reka dufate Abaroma 8 maze duce dutangurira ku murongo wa 28 w'igice cy'8 cy'Abaroma. Kandi nashaka ko mubisoma gusa muri ko murasenga hamwe nanje akakanya. Umviriza hano iby'Imana yavuze rero. Kandi turazi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza kuri abo bahamagawe nk'uko yabigabiye. Kuko abo yamenye kera, ibyo bibaha mwoshobora gusomera hamwe nanje. Kuko ya uko abo yamenye kera yabatonanirije byiza cyane. Kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo wabe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindanishirije, abo yatsindanishirije yabahaye ubwiza. Kuva ku itanguriro ry'isi, igihe Imana yaraba hasi, rero Imana ntirongora ibikorwa byayo ivuga ngo rero ubu ngiye mbega ubu tugiye gukora iki. murabona nta kintu kiriho mwibuke ukugabitanya icaha n'ukugororoka kononwe murwanizi ntashobora kurema mbega umuntu wese bose barabitahura iyo ni inyigisho y'iri shengero umurwanizi ntashobora kurema arashobora konona iby'imana yaremye none ukonona ni iki aha mwese musa n'abantu bakuze abenshi umviriza ibi twebwe turi abantu bubatse kandi mwebwe abagabo bubatse namwe abagore bubatse murashobora kubana nk'umugabo n'umugore kandi abo bagore baba bameze nk'aho batigeze baba n'amasugi igihe cyose wagumanye n'umugabo wawe nibyo rero ibyo birarekuwe kandi biremewe n'amategeko kandi ni byiza ni imana yashinze ko bikogwa uko uwundi mugore arashobora gukora igikogwa nk'icyo nyine umugore wawe akora umwe muri bo akaba ari umugororotse imbere y'imana ariko icyo gikogwa nyine ku wundi mugore ukaba uciriwe urubanza rwo gupfa imbere y'imana ni giki ubugororotse bwononwe murabona ubugororotse bwononwe rero umurwanizi ntashobora kurema ariko yonona iby'imana yamaze kurema ikinyoma ni iki ni ukuri kononwe umuntu umwe yovuga ati oh heraba hari kwa gatandatu mu ijoro isaha zitatu egome Billy Branham yari Jeffersonville nibyo hari mu kabare kwa ansi aborewe ikinyoma byari biki nari Jeffersonville byo n'ukuri kwari ukugororoka kononwe guhindurwa ikinyoma murabona icyo nshatse kuvuga murabona ikinyoma cyonona ukuri ni kintu kimwe cavugaho nari ariko iyo byavugwa ngo ku rusengero ariko avuga ubutumwa nibyo uko niko kugororoka yavuze ukuri ku kirabo ariko aranywa ikinyoma byononekaye murabona ukuri bononye murabona icyo nshaka kuvuga ukutagororoka kose ni ukugororoka kononwe urupfu ni iki ubuzima bwononwe indwara amagara yononwe wategerezwa kuba uri umuntu mwiza akomeye byiza niba urwaye ni iki amagara yawe yononekaye murabona ni ibyo gusa ni giki mwahora muri bato abagore beza n'abagabo bakomeye beza none muri ko muzana iminkanyari muri ko murasaza ni giki ubuzima bwononekaye murabona buzosubira kandi bugaruke murabona kandi butegerezwa kugaruka izina ry'umwami nirihezagirwe imana yarasezeranye kuzobugarukana kandi atankekanye ne nk'uko buri turazi ko buri hano rero nk'uko buriho atankeka imana igiye kuzobugarukana yarasezeranye iranarahira ko yobikoze nibyo bibutanga none ni gute dukwiye kuba abantu bameze gute ubu rero nimuraba ingene ibyo bintu bishika rero abo yamenye kuva kera yarabahamagaye abo yahamagaye yarabatsindanishirije ryari imbere y'uko amatangiriro y'isi ashirwaho imbere y'uko isi inatangura rero yaba twari dushoboye gufata ikicanditswe tukagishingira intahe by'ukuri kuko imaze ko amasaha menshi ariko ntidushaka kubikora ariko uko kutagororoka kose hano no kugororoka kononwa kugahinduka ukutagororoka ibyo ni byo umugwaniza akora rero iyo ushitse mu myaka yo kubazwa ukabuze ko ibi ni iciza ubwirizwa guhindukira ukava mu bibi byawe kuko wavukiye mu cyaha wabumbiwe mu bigabitanyo uza mu isi uvuga ibinyoma rero mu by'ukuri wavutse kubwira icyifuzo cyo guhuza ibitsina hanyuma utegerezwa kuvuka ubwa kabiri kugira ngo uronke kuvuka bushasha ngo winjire mu ijuru kuko ubu bwoko bw'ivuka mufise hano murabonaho ibyabona bya Yehova bigeza mu kwihenda ngaho kwiyumvira ko kuvuka bushasha ari zuka ry'umubiri murabona nibyo nshobora kuba ibyo murabona bitezwa kuba ikintu mwebwe muri mu kibanza cy'igihe kandi ikintu cyonyine gihoraho ni ikintu kitari gifite intango cyangwa iherezo ikintu cyose gihoraho nticyigeze kigira itanguriro cyangwa ntikizokwigera kigira iherezo murabona rero niwa buri gice cy'imana mwema ari muri wowe ntiyigeze agira intango cyangwa ntazokwigera agira iherezo kandi wewe uri uw'ibihe bidashira hamwe na mwemu ari muri wewe murabona ni urukundo rwa agapao rugaca rumanuka ku rukundo rwa fileo hanyuma rukamanuka ku rukundo rw'ukwifuza k'umubiri rubandanya gusa rumanuka rugenda rwononekara gushika ruhindutse gusa ikirundo cy'ibintu by'urudubi erega inzira yonyine Yesu yamanutse iyo ngazi nyene gushika hano kugira ngo atore yongere asubize ku ishusho yo hejuru cyane avuye ku ishusho yo hasi cyane kuva mu rupfu gushika mu bugingo kuva mu ndwara gushika mu magara meza kuva mu kugabitanya gushika mu kugororoka murabona yavuye ku wuri hejuru cyane aja ku wuri hasi cyane kugira ngo azane uwuri hasi cyane gushika ku wuri hejuru cyane yarahindutse jewe kugira ngo ubw'ubuntu bwiwe mbewe umuragwa w'intebe y'ubwami mu bwiza murabona icyo ngo vye kuvuga ibyo bintu ubu rero nimurabe kera cyane imbere yuko isi tangura muri zo atome hari ya kera igihe Imana yabonye ibyari bigiye kuzoshika aho nyenera kubonye yarambonye yarabonye buri mbaraga sa yose buri sazi yose buri gikere cyose buri mu buwose ibintu byose byobayeho ku isi yarabibonye ako kanya nyene atankeka yarabibonye rero ntiyigeze ivuga ngo nzorungi ku mwana wanje ku isi ndamure kapfe kumbure hari umuntu azomugirira ikigongwe kandi bizoba ari ibintu biteye agahinda cyane kumbure byoshoboka ko hagira umuntu yoshobora gukizwa yarize imbere y'igihe abazokizwa ego mushinga ntahe yavuze iti Esawu ndamwanka Yakobo ndamukunda imbere yuko hagira numwe muri bo aronka akajyo ko kugaragaza ico yari kuko yarize ico bari yari ibizi irazi ibintu byose yarize ibyo uzokora imbere yuko uvuka canke igihe isi yatangura none rero nimurabe nkuko mubizi ndakoresha inkoho ndakunda inkoho kandi umugore umwe wo muri Texas nibaza ko ari muri Texas yaranze ni inkoho yo mu bwoko bwa Swift y'amajana 2020 namye ndayifuza na ntajyo ndashaka kuyiga neza niyo nkoho irasa ntoyo ikomeye cyane kuruta izindi nurusase rwa 2022 urusase rw'intete 48 kandi urashobora kuzishiramo n'iminwe ariko ihingurire rivuga ngo ntubikore birateza irinde cyane ariko urashobora kuzuzwa ugo rusase n'iminwe kugira ngo rushike ku muvuduko w'imetero 1500 ku isegonde kandi rukagumana inzira yarwo imetero 1500 ku isegonde ico ni kilometero n'inusu ku isegonde muyani majambo igisiga kiri ku metero 200 urashi ico gisiga urabona mubaguruka imbere yuko wumva inkoho yishitse murabona nivyo ariko ufashe kajya gace gafyase kagahakanyuzo kamenyo ukagashira mu gafukarwo hanyuma ugasukamwa kangana uko nyene akangana gusa nakoshobora kuja kugahaganyuzo kamenyo hanyuma ugacura singurube iri ku mpera y'inyubakwa hano yoguma ngaho gusikuraba ingorane niyihe urusase rurashwanyagurika ruranyaruka cyane mo kandi urashobora gushira igihuzu hagati yaha na hariya ntiwigera ubona n'agasigarira na kame gatoyi kagwa kuri ico gihuzu usubira gusa uko rwari atari ku kuminyota iminyota y'ikirunga ariko rugenda kure yaho rusubira kuri aside z'intango zigize umujumbu n'icuma birugize bisubira kuba nk'uko byari haraheze imyaka miliyari dijana none nguru rusase rutoyi urusase rw'intete 48 mfise mu kuboko kwanje hanyuma mu isegonde rikurikira rugaca ruhinduka kuko rwari rumeze haraheze imyaka miliyoni ijana kandi yabakumbura isi yogumye iyindi myaka miliyoni ijana rwosubiye kuba urusase kandi rwoshoboye kongera kuruha iyo shusho kuko rwobaye rwahindutse umujumbu rero nimuraba iby'imana yakoze muca muyikunda muca muji muhira hanyuma mu gitondo mujyame mucerewe gato kandi muzoyikunda kuruta uko byigeze rero imana numwubakisha ni bangahe bazi ibyo numwubatsi ni byiza cyane umbiza neza cyane rero imana kera cyane canke bavuga ubu rero tugiye gufata iciyumviro c'abahinga mu rukurikirane rw'ibihe imana haraciye imyaka miliyari ijana igihe yagomba kurema isi rero yaratanguye gusa rero yarifise iciyumviro mu mutwe wayo ubu rero havuga ngo nimba ikomeye uko mwene data Branham ni gute none yemereye umurwanizi ko akora icaha erega yarize imbere y'uko umurwanizi naremwa ko yobaye umurwanizi icubahiro ubu numva nduwa mwemu o bagenzi yarize imbere y'uko umurwanizi aremwa ko yobaye umurwanizi ubu rero murabaza muti none ibyo bimeze gute muvuga muti ni kuki yamuretse ngo abe umurwanizi kugira ngo yerekanwe ko ari imana nico gituma yabikoze ni kuki hobayeho abatagororotse kubera iki nikihe catanguye umukiza canke umunyabyaha nikihe catanguye umukiza nikihe catanguye umukiza w'indwara canke umurwayi ni kuki vyemewe ko habaho umunyabyaha kuko ibiyigize ari kuba umukiza iyo hataba umunyabyaha ntiyari kwigera imenyekana nk'umukiza haleluya ishobora gufataniriza ibintu byose kuyeca icubahiro mbega umubumvyi yoshobora kubwira canke inkono yoshobora kubwira umubumvyi ngo niwe wandemye gutyo ninde ari ku rubumbiro ninde afise ibumba riri mu maboko yande Pawulo yavuze ati ewe wa muntu w'ikijuju mbega ntiyavuze ko yahagurukije Farawo kubw'iyo ntumbero nyene ntankeka yari ibizi imbere y'uko isi ibaho yarize ico baye iki kandi yararetse habaho icaha kugira ngo uy'umukiza yararetse habaho indwara kugira ngo uy'umukiza w'indwara yararetse harabaho urwanko kugira ngo ibe urukundo nkako yarabikoze n'imana kandi ibyo nibiyigize kandi itegerezwa kugira ico yerekanira ko ibiyigize womenye gute ko hariho ijoro wo kwigeza umenya gute ko ririho iyo haba hari umunango gusa wo kwigeza umenya gute ko hari ijoro hari ijoro kugira ngo rishobore kwemeza umurango atankeka ngivyo amen murabona ico yakoze ariko igihe yari hari imbere yuko isi ishirwaho imbere yuko ifatira izuba rya kereka rizungurutsa kuri iki kinyenyeri cya kera tubaye kubu iyi si ikayibumabumbira ngaha ku zuba ikayikikuza izuba tuvuge ko hanari izuba yayibumbabumbiye kuri uru ruhande hanyuma yirekeraho yenena imyaka miliyaridi ijana yari kirakora iki imyuka yungururiza kuri uru ruhande ikora ikindi kintu yari kikora iki ngaho potase yarabandanije kuri uru ruhande none yari kikora iki hano yari kikora kalisiyumu yari kikora iki yari kirakora wewe na jewe yari kikora iki umwubakisha yategekanije ibiti byose byo kumanika bibiri kuri kane na bibiri kuri munani imbaho ziwe ibyo gushira inyuma yarazi neza igitigiri cy'inyubako agiye kubaka kandi dukozwe mu bintu cumi na bitandatu byo ku isi rero yari kiraduhingura twese ikadushira ngaho imbere y'uko isi nabaho kandi yo irashobora kubitagira ishusho icyo gihe sinzi uko yari imeze yari kirakorera iki inzahabu n'umujumbu n'umuringa n'amazi n'ibyo bintu byose n'umwubakisha ishobora uwo mwubatsi yari karashiraho byose byose byari bikase kandi bihinguye imaze kubitunganya byose kwari ukwiburuka gukomeye cyane ku kirunga yararetse ibyo biva mu birunga imyaka imiliyoni ijana kugira ngo bibyare kalisiyumu n'igiki n'igice cawe kandi rero imbere yuko habaho n'agace k'ubuzima kuri iyi si imibiri yacu yari ngaha haleluya imbere yuko haza n'akama kame kurume ku isi twari hano igihe adamu yagendagenda mu itongo rya edeni nari hano amen yego mushinga ntahe icyubahiro igihe abakerubi inyenyeri zo mu gaturuturu zaririmbira hamwe n'abana b'imana basesereza impundu z'umunezero nari hano ndindiriye gusa ko imwemu y'ubuzimiza nari hano yari yandemeye hano ijyami ku mubiri wanje hano ego mushinga ntahe nimba atari ibyo none wo bavuye hehe washitse hano gute n'imana yari yarawushize hano imana niyo yawuremye dukozwe n'ibintu cumi na bitandatu peteroli potase n'umuco mu kirere n'ibindi murabona twari tujyamye hano habaye iki none hanyuma imana ibwira mpemu yera turafata gusa mu buryo bw'ikigereranyo genda rero ugende ugaragariza isi urukundo kuko ndi urukundo kandi uri igihimba canje kubw'ibyo rero genda ugaragariza isi urukundo nuko wa mpemu yera munini turibaza asohoka ngaho ibi ni mu buryo bw'ukugereranya gusa si uko byari bimeze ego cane mpemu yera n'imana ni intumbero imwe nyene intumbero imwe nyene umuntu umwe murantunga kandi tuvuge gusa ko yashanje amabayi yiwe ku isi agatangura kubundikira uko kubundikira ni iki nka kujya kw'inkoko ku miswi yayo ihamagara igaragaza urukundo koko koko ewe bugingo nuze yarasemereye yararabye hirya no hino nshaka ubwiza kuri iyi si seruka muco mpemu yera ariko arakora muri ako kanya ndaraba ndabona hariho nk'umugezi uri kuratemba umanuka ku musozi hariya imivo ya kalisiyumu itemba ivanze na potase bija hame kugira ngo bikore iki buzima nuze agashurwe gatoyi ka pasi kagaca gaserura umutwe kava munsi y'igitandara ingohano data araba ivyo bisa nk'aho ari byiza we bandanye ubundikira gusa yarabundikiriye amashurwe azana ivyatsi vyose azana ubuzima bw'ibikoko inyoni ziraguruka ziva mu mukungugu haciye igihe kinaka haza umugabo n'umugore haza umugabo uwo mugabo yari vyompa umugabo n'umugore atari umuntu umwe w'ibitsina bibiri rero gusa muri we harimo impwemu y'ikigore iyo ufashe umugabo yigira ivy'abagore cane ashobora kuba ameze neza aringaniye neza ariko haba hari ikintu kitagenda neza niyo ufashe umugore ashaka kuma umushatsi wiwe no kwambara ibisarubete akaja hanze ngaho agira ati imana ihezagirwe ngira nkubwire ikintu kimwe haba hari ikintu kitagenda neza umugore afise impwemu y'ikigore umugabo nawe akaba umugabo ivyo turabizi kandi ivyo murabizi mbega mubona ko ari ibisanzwe ko umugore agerageza kuba gukora nk'umugabo erega igihe kimwe nari nicaye nari umucungerezi w'amashamba hano nja mfata bisi ndiko nja hariya ndiko ndakubita uwo mugore ku kuguru n'ukuboko kwanje ndamuvugisha sinari namenye ko yari umugore yari yambaye inkofero imwe muri zimwe z'abasudira n'amarori y'akazi manini nk'ayo nanje nari nicaye aho nyene kandi yari karavuga ikindi kintu ku kintu kimwe cakozwe avuga ati uraza avuga ati kandi ejo mu ijoro nkuko nyene yarasa n'ubukazi ariko aranywa itabi avuga ati ejo mu ijoro ndababwire uwo mugenzi yaranyereye hejuru y'ico kintu tibagenzi yaratibutse anyerera hariya avuga ati sinari bwigere ntwenga nkuko mu buzima bwanje nanje nariko ndatwenga murazi gutyo njavuga nti muhungu ibyo biratwengeje cyane sibyo twicaye aho tuvuga gutyo kandi yatakura ico kintu ngo azunguze umutwe kandi yarafise ibicatsi byinshi hejuru jamona ko yari umugore sinari bwigere numva ko ndi mutukuraho mu buzima bwanje njamvuga nti uri umugore nawe ati emwe egome koko njamvuga nti urambabarira sinari bwigere mbona ikintu nk'icyo rero ivyo uko n'ukuri narabonye ikimenyetso cyo bundi cyahatswe kunyicisha umunezero ari ikimenyetso kinini kivuga ngo impuzu z'abagore ziteguriye kwambarwa niyumvira nti imana ishimwe ku bw'ibyo murabona ariko naje gusanga bwari ubwoko bumwe bunaka gusabwa impuzu bari bamaze gukora murazi na nariyumviriye ko by'ukuri bari bagiye kwambara impuzu narabyiyumviriye by'ukuri cyavuga ngo abagore bariteguriye kwambara impuzu njamuga nti imana ishimwe ku bwabo ibyo ni byiza ibyo atankeka ndabishimira umwami ariko murabona byari ubwoko bumwe bunaka bw'impuzu bari bamaze gukora ikintu kimwe bitezwa kuba byari ikintu gitwenza sibyo muri iki gihugu neza nuko igihe adamu yaseruka kandi rero adamu yasa n'ufise irungu rero yafashe akagufa ko mu rubavu rwiwe ibumba eva ikivuye muri we yabumbye yakuye impwemu y'ikigore muri adamu yishira mu mugore impwemu y'urukundo y'ikigore y'ubugwaneza y'ubwitonzi icisiga impwemu y'ikigabo muri adamu rero nimba hari ikintu gitandukanye haba hari kwononekara ahantu kanaka none kandi rero bompi bari umwe ubu reka dufate gusa agakino gatoye rero imbere y'uko duheza ngahaje aha ni adamu afashe eva ukuboko barasohoka ndakunda iyi nkuru baca barasohoka murazi eva akavuga ati oh mukunzi ushatse kuvuga ko ari we wabikoze nk'icyo nije nacise izina ucita ngo iki kitwa ifarasi iki ni giki iyo ni inka niko wacise go biriya ubyita ngo iki bijya bibiri biri hariya bifatanije imitwe izo ni inyoni z'urukundo oh ndabibona bagaca babandanya uko iki naco kiri ngaha ni giki icyo ndacita uko niki ngaha nuko oh ndabibona ibyo ni byiza intambwe igaca yivuga icyo cita ngo iki iyo ni intambwe iki ni giki ingwe kandi oh nka oh ndabibona nakujya kutwana tw'utuyabo murazi tugendagenda tuniha nuko rero haciye akanya araba hirya no hino avuga ati mukunzi raba hariya izuba rirarenze ni igihe cyo kujya ku rusengero murazi hariho ikintu kinaka ku bijyanye n'iyo izuba rirenze wumva ushaka gusenga iyo utagiye mu rusengero uwo mugoroba ukunda kwinjira mu cyumba ugasoma bibiliya ni bangahe bakunda gukora ibyo kwiherera wenyine murabona ni ibintu biri mu muntu nyine gukora ibyo ukwiye kubigira igihe cyo kujya ku rusengero rero ntibigeze bavuga ngo uburindira gato ubu Jones si uwo mu makoraniro natwe turabo mu oya ntibyari bimeze uko icyo gihe rero baraduga gusa nta n'urusengero bari bapfise intebe nziza yo kwicara ku gutyo baca baduga gusa munsi ya katedrali nini y'ibiti bagapfukama kandi wa muzingi w'umuco wenena hariya mu bisaka murabona ndashobora kumva ijwi rivugira hariya riti mbega abana banje baranezererewe ku isi uno munsi iyo uhoraho imana yanyu yabahaye ego cane mwami twanezerewe uno munsi ntitwanezerewe ga mukunzi ego mukundwa twanezerewe mwami atankeka turagukunda rero ndigoroye nce nsinzira murabona agaca agorora ukuboko kwiwe kunini n'umugore akaryama ku kuboko kwiwe akaryama ikingwe n'intambwe n'ibindi byose bikaryama mu mahoro menshi nuko imana ikamanuka kandi ikamanukana umugwi w'abamarayika gaburiyeli ikiremwa cayo cyo mu ijuru nuko bakamanuka maze bakinjira bagendera kumana mu cyumba cyo kuraramwo murabona baraba hirya no hino gaburiyeli ati ngwino hano data ngwino hano raba hano nguyu aha niho abana bawe baryamye hano ni bangahe muri hano mumaze kuja iruhande y'igitanda bamwe muri mwebwe ba mama wewe na papa muri kumwe mukaraba uwo muhungu muto umukobwa muto namwe mwibukanya gusa mbega ntasa nawe ukuna kuriya ibyo wari yigeze kubigira emwe kenshi ndagenda nkabwira meda mvuga kuri Joseph akavuga ati Bill afise uruhanga rurerure nkawe ego ariko meda afise amaso manini nkawe kubera iki ni gice cy'icamwa cy'ubumwe bwacu rero kandi data yavuze ashobora kuvuga ibi kuri ibyo yavuze ati urazi nuko Gabriel avuga ati urazi asa nawe nyene uko niko imana isa ni wiraba ubwawe uko niko imana isa nawe uru rubyaro rwayo ni bangahe bazi ibyo murabona none rero murabe n'ubuhe bwoko bw'ubuzima buri hasi cyane dufise igikere n'ubuhe bwoko bw'ubuzima buri hejuru cyane umuntu ntankeka none n'iyihe shusho yo hejuru cyane bwagumye gusaba uva kuco hasi cyane guja hejuru kuva ku gikere uja kuri iki no kuri kiriya no kunyoni gushika n'ibindi mu bwoko bwo hejuru kutabwa ubuzima gushika bushike ku ishusho hejuru cyane yoshobora kubaho hanyuma ikiremwa mu ishusho y'Imana ngibyo kandi umugore ntiyaremwe mu ishusho y'Imana ahubwo yaremwe mu ishusho y'umugabo murabona rero ubu ngabo Imana irabaraba ivuga iti ego basa neza cyane byari bikigamwe ne data ntibarabo kuzopfa ngo gwari urushi rwa mbere rwa kalisiyumu potase ya mbere n'ibindi byose byatanguye nk'uko mbega si byiza ariko icyaha caraje cyonona icyo gicapo none imana yabirekuriye gukora iki ni kuko yemeye ko bimera nk'uko twariko turabivuga mu kanya gato igaheze yabirekuye kugira ngo igaragaze ko ari umukiza yarabikoze yararetse indwara zirabaho kugira ngo ishobore kugaragaza ko ari umukiza w'indwara yararetse urupfu rurashika kugira ngo igaragaze ko ari ubugingo murabona yararetse ibyo bibi byose birashika kugira ngo igaragaze ko ari nziza kandi nico yari tura muvuga ibyo kuririmba inkuru y'ugucungurwa mwene data Yesu ni yaza iri cengero zohagarara hariya ku nkengera z'iyisi rice ririmba inkuru z'ugucungurwa igihe abamarayika bazokunamika imitwe batazi ibyo turiko turavuga ego cane ntibigeze bazimira ntibazi ibyo twaciyemwo turazi ico bisobanura kuzimira no gutorwa twoshobora gusemerera amashimwe yayo sumukiza kuri bo ntibigeze bakenera gukizwa na gato ntiyari ukiza indwara kuri bo oya icubahiro wese ubugingo kuri bo habe namba ntibigeze bapfira mu byaha no mu bicumuro twebwe byarashitse kandi twagizwe bazima nivyo none tuzovuga iki dufise ibitsiho byacu uri revera kanaka oya icubahiro cose ni kibiciwe nivyo hanyuma tuzovuga inkuru y'ingene twanesheje tuzobitahura neza vuba cane none muri ivyo none habaye iki mbega imana rero yavuze gusa ngo ego cane noshobora gusa gusenyura potasi yanje yose na kalisiyumu byose byarasenyutse oya yari izi ko vyogenza uko none nimba mpemu yera yangize icondi nkaba ngivyo kurya nkagaburira umubiri wanje kugira ngo micondi ubu rero yamara naremwe mu ishusho yose imana yabonye imbere y'uko isiremwa ikuze iragaragara murabona byavuye mu mugore nk'uko yavuze ko vyobaye igihe gikurikira biva ku mana icyo gihe byazanwe n'umugore iki gihe bizanwa n'umugabo murabona icyo gihe byaciye ku kwifuza ko guhuza ibitsina iki gihe bica ku ijambo ry'imana rivuzwe murabona aho none hari ikintu cyo mpagarika umutima oya mushinga ntahe nta kintu na kimwe cyo tugirira nabi Pawulo yavuze ati canke ibiriho canke ibizoza indwara urupfu nta na kimwe gishobora kudutandukanya n'urukundo rw'imana ruri muri Kristo nta kintu gishobora kudutandukanya nk'uko navuze inkuru ntoye azigaye imishatsi itanu gusa ngo ngire ubuhanza hose kandi nariko ndasokoza iyo mikeye hano haciye igihe umukenyezi wanje acavuga ati iri uri hafi kugira ubuhanza njamvuga nti ariko nta n'umwe natakaje vuga ati iri hehe njamvuga nti none yari hehe imbere y'uko ndayironka murabona aho yari iri imbere y'uko ndayironka rero hari igihe kimwe mu myaka ijana iheze iyo mishatsi ntiyari hano na gato ariko yari ngaha mu ivu nibyo hanyuma haciye nk'imyaka mirongo itanu itangura kuza ku mutwe wanje yajiva hehe yavuye mu ivu none ubu iriko irasubira aho yari sibyo ntiyariho hanyuma irabaho none ubu ntikiriho nibiki nigiki cayigize iciri imana ngiyo yacafye ishusho iti uku niko ndamushaka warupfuwe uruboyi rwawe ruri hehe wamvawe intsinzi yawe iri hehe kumbure muzompamba umunsi umwe hano sindabizi ariko mwene data sinzoba napfuye ndabikubwira oya mushinga ntahe tuzozuka haleluya tuzozuka muri ca gitondo c'izuka igihe inzitiro z'urupfu z'ivyuma zizoba zasenyuwe ozuka haleluya tuzozuka nta kintu na kimwe combuza kuzuka n'abadayimoni bahari bahagije ikuzimu hose boshobora kumbuza kuzuka nta kintu na kimwe gihari gihagije ahantu na hamwe co kumbuza kuzuka ndafise isezerano ry'imana ndafise mpemu yera ndafise zowe ubugingo budashira bw'imana uri ngaha iki kibiribiri gishaje caje kiva ngaha imana imaze kumbundikira mva mu ivu kandi nimba yamundikiriye ikankura mwivu maze gukura rero igihe cyose numva inkengero ishengero ari kintu kimwe cavugana nanje ndagahungu gatoyi umumarayika yavugiye mu gisakati nuzokwigera unywa inzoga canke ngo unywa itabi ndafise igikorwa uzokora nuzuhumanya umubiri wawe canke ngo ugendane n'abagore n'ibindi wewe ndagufitiye icyo uzokora ni wakura urinde urinde uzomenya byinshi mu gihe kizoza aciye igihe ngo uwaraje ari hejuru hariya nariko mbatiriza ari yerekana ubwiwe ari imenyekanisha ari ishura ndamubona ahagaze hariya hose ku mpande zose uzobigenza gute nimba yandemye ukundi ataguhitamo ngize na gato sinigeze ngenda ngo mvuge nti rero Charles Branham wubakane na Era Harvey muce mumvyarira ku isi oya mushinga ntahe sinigeze ndabihitamo ivyo imana niyo yabikoze kandi nimba yangize icondi atamahitamo mbega binganiki iyo uwo mpemu yera aje kumbundikira nanje nkahita mvuga nti ego mwami uri umuremyi wanje ndagukunda kandi ndakwakiriye nk'umukiza wanje ni gute uzongumiza mu mukungugu ntabyo woshobora mwene data ntiwo bishobora na gato imana ntiyigeze ihingura igice na kimwe c'ikarisiyumu canke potase canke ikindi kintu cose ngo kize cigere gitakara abo data yampaye bose imbere y'uko isishirwaho bazoza kuri jewe numva nshaka gusemerera nukuri ndabishaka abo data yampaye bose bazoza kuri jewe kandi nta uzozimira ariko nzosubira kumuzura mu izuka naramwumvise ahamagara igihe naza kuri we none ni gute bongumiza mu mukungugu wo ku isi nta bantu bazika bahagije ku isi bahari naho bonkubita mu maso igipawa wo kwigera bangumiza mu mukungugu wo ku isi nzozuka umunsi umwe mpagarare nsa nawe nogejwe mu maraso yiwe na vyawe na mpemu wiwe haleluya mugira amadini yose mushaka nzotora Yesu amen ga umwe w'umubwishingizi yaraje wanje Wilma Sinde umugenzi wanje mwiza avuga ati Biri ndashaka kukugurisha kubwishingizi camvuga nti naramaze kuburonka umugore wanje acarahindukira arandaba nkayo uvuze ngo uri kurabesha kukiga muhungu vuga ati urafise ubwishingizi ncamvuga nti ego mushinga ntahe ati bwo muri ihe shirahamwe nirihe ncamvuga nti ibyizigiro bihezagiye Yesu nuwanje mbega uguhonja kubwiza bw'Imana umuragwa w'agakiza yaguzwe n'Imana yabyawe na mpemu wayo yogejwe mu maraso yiwe atavuga ati ivyo ni vyiza Biri ariko ntibizogushira mu mva cyamvuga nti bizoyinkuramwo haleluya sindagushinga nuko nzoyishikamwo ningene nzoyivamwo rero ndafise ubwishingizi bumbwira buti nzogarukana abo data yampaye bose ni rwanje ivyo papa yakoze ntaco bimbariye ivyo mama yakoze ico byari cyose abo data yampaye bose bazoza kuri jewe kandi nta muntu ashobora kuza kiretse data mukweze haleluya yabakwegeye iki nabamenyekera imbere y'uko isishirwaho igihe nakerera umwagazi w'intama namwicanye nawe amen natoranije ishengero nigiki gifise ugutoranywa ishengero nigutushika mu ishengero muri mwemwe umwe twese niho twabatijwe mu mubiri umwe yari izi imbere y'uko isishirwaho ko twobaye turi ngaho kandi abo yamenyekera yarabahamagaye abo yahamagaye yarabatsindanishirije abo yatsindanishirije yaramaze kubaha ubwiza mu bitabo by'Imana yavuze ko izohurira nanje hariya nyene nta badayimoni bavuye ikuzimu boshobora kubagumiza ahandi na hamwe canke kubabuza kuba ngaho nyene kuko Imana yamaze kubivuga kandi ibyo bikura impari nimba imyaka imiliyaridi jana imbere y'uko isiremwa inyenyeri zo mu gaturuturu zaririmbira hamwe n'abana b'Imana bagasesereza impundu z'umunezero imbere y'uko isi ishirwaho murabona imbere y'uko hashirwa nabo bamarayika n'ibindi byose byari binezerewe bivuze induru ku bijyanye nabyo imbere y'uko isi ishirwaho ni gute umurwanizi yoshobora kungumiza mu mukungugu wo ku isi niyo bishobora muvuga ukuri reka turabe ubu uyu ni umwanya wa demokarasi mfise ngaha aha ni saha zitanu zibura iminota 20 aho ni saha zine zibura iminota 20 sivyo ga mwene data Wood nivyo isaha zine zibura iminota 20 mwese munanezerewe murakundi ndirimbo za kera nkiyo hari ya kera twahora turirimba ikintu kijanye na ubuntu n'imbabazi byarantoye aho niho inyenyeri yo mu gatoruturu yakayanganiye ibyo nibiki mushike wacu Gerti reka turabe gute nibiki mene data neville murabona ikintu kimwe ubuntu n'imbabazi byarantoye aho niho ya nyenyeri ikayangana yo mu gatoruturu yerekaniye ivyayo kuri jewe ego kumusaraba duhijwe igiyo mushike wacu hafi y'umusaraba ingo hano mene data neville izi ndazikunda nibangahe bakundi ndirimbo za kera zahumetswe mushobora kugira ugusimbagurika muduga mumanuka n'urwamo rwose mushaka jewe mibi aha ni ubuntu n'imbabazi byantoye nivyo ni byiza buke buke rero ntari byiza cyane byiyumvire ko byobaye gute iyo hatabaho umukiza byobaye gute iyo tutaba dufisira ijambo byobaye gute iyo ataguhamagara byobaye gute iyo ataba yarakumenye kera ukaba uri hanze hano muri iyi si uyu mugoroba muramukunda bagenzi nimibagira ibikorane byo mu gitondo rero isaha zitatu n'igice Ubu rero duhijwe igindirimbo ikibanza ku isoko iyi ndirimbo nziza ya kera hari ikibanza ku isoko nibangahe bayizi ikibanza ego hari ikibanza ku isoko mu gihe muririmba ubu uhindukire buke buke iruhande yawe uramukanye n'uwo mwene data murazi ubu hari ikibanza ku bamethodiste bose hari ikibanza ku babatista hari ikibanza ku bapentekoti hari ikibanza kuri twese ubu ku isoko nibangahe bazi iyo ndirimbo ya kera atankeka murayizi bamwe muri mwebwe aba kera rero iyi ni indirimbo nziza ya kera yo muri Kentucky muramukanye rero ndafise akantu nababikiye ubutumwa bwose buherutse gusohoka n'ibitabo n'ibindi byose bizogushirizwa hariya ku rundi ruhande rw'ishengero mu ndwiza mu bikorane amabande n'ibindi byose na byose mu buryo bw'ibitabo bimeze neza hazoba hari imeza hari inyuma muri kimwe mu byumba kandi ibitabo ubutumwa buherutse gusohoka n'ibindi byanditswe byiza byasohotse mu ntango mu bitabo bishasha byasohowe gushasha byose bizoshirwaho ku mpera y'inyubakwa kuri uwa gatatu uza ku mugoroba kandi twiteze ibihe byiza mu mwami muzoze muri mu gusenga rero ubu muhamagara abarwayi banyu n'abababaye mubandi kirikete, mubazane hano, tuzoza gusa, imani zokora n'ububasha, kandi turazi kwizobikora. Kandi rero ubu naragiye ku muntu wese nari nzi yari afise ikintu gitoyi, nimba hari ikintu kitari mu buryo ubu, muribuka nari babwiye kuva kera cyane, ko twari kubigorora, kandi ndazi ko mwumva yuko hariho imwe muhano itandukanye n'iyari hari ubwa mbere. Murabona, murabona, murabona. Nivyo. None ntimureke ngo bisubire kuvaho. Ndabibasavye imbere ya Yesu Kristo. Ntimuyireke ngo igende. Nimuyigumane hano nyene, murabona. Gusa mugumize ibintu byose bigoroye neza. Hanyuma mubandanye mutera intambwe. Muri bene data. Nta na rimwe abari mwene so canke mushikawe akora ikibi. Nijya mwemu ya wa murwanizi yinjira mu hariya. Murabona aragendagenda. Wowe gusumvira ikigongo mwene data canke mushiki wacu. Menye ko ari Satani yitambitse hagati. Nimba wumva kazikira kuri ivyo, kirukana ubunyene n'ingoga. Urabona kuko bizokuguguna. Ego bizokuguguna kubw'ivyo rero, umakore yavyo wibuke gusa. Hari ikibanza kuba metodiste, hari ikibanza kuba batista, ikibanza kuba presbiteriano, hari ikibanza kuri bose. Nibangahe bibuka ya ndirimbo yacu ya kera yo gusezerana ico gihe. Jani zina rya Yesu hame nawe. Na umubabaro n'ingorane. Togu umunezero nihumure. Lijana uzoja hose. Nifuza ko mwogumana natwe mene data Jeffries. Wowe na mushiki wacu Jeffries nabo bahungu bari ngaho bose. Andi mu izina rya Yesu turunamye. Dukubise ibifukamiro ku birenge byiwe, oh bagenzi. Umwami w'abami tuzomwambika igitsibo mu ijuru. Igihe urugendo rwacu ruzoba rurangiye. Jani zina rya Yesu hame nawe. Fate n'inkinzo uyu munsi. Oyi ibigeragezo bikwegereye. Vuga wongorera iryo zina gera mu gusenga. Oh ibyo ndabikunda mweho. Iryo zina gigitangaza rya Yesu. Rero reka duhaguruka kakanya mu gihe turirimba ubu. Ni byiza. Ibi rero biratandukanye gatoyi. Reka twunamike imitwe yacu akakanya kandi mu gacerere ntangere. Tuduze ukuboko kumwe tuvuge tuti. Tugumye twunamitse imitwe yacu turavuga tuti